mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, igihe cy'ishengero ry'Iraodikiya bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 11 ukwezi kw'12 umwaka w'igihumbi kimwe 1960 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ntiyigeze abiheza. Navuze nti nari nacerewe ku bugeni bwanje, navutse ncerewe gatoyi, nacerewe gatoyi ku bugeni bwanje, iyo mba njoshobora gucererwa ku maziko yanje. Ibyo nibyo nshaka gucererwa mu by'ukuri, ngacererwa by'ukuri. Oya, yari amatelefoni ahamagara mu nzu, sinashobora kuja kure bigoranye. Hanyuma rero umukenyezi wanje n'abandi bamaze kugenda kare, nari mfise gusa ibintu byinshi cyane, kandi rero abantu baba ahantu hatandukanye basenga, kandi niho bacinjira, kandi guhishurirwa ko umwami kwaziye mwene data mushiki wacu ari hari inyuma arwaye, murazi icyo nshaka kuvuga. Bibandanya gusa bigenda, kandi nta nubwo nakoze ku ntoki bamwe mu bagenzi banjye ngaha bavuye Georgia n'ahantu hatandukanye mu micungararo hose muri Canada, niyumvira nabi gusa biteye ubwoba kubera ntashobora kubakora mu ntoke. Kandi mbega nyene Fred ari hehe iri joro? Fred Sotman, Fred uribuka cya gihe wampamagara uri muri Canada, warugiye kuza kandi nakubwiye ngo ntuze n'imodoka, waraje ivyo ari byo byose wagize isanganya nka yononye imodoka yiwe, vyahatswe kwica umugore wiwe w'umuryango wiwe, yamenetse inzuru, kandi babatwaye bose mu bitaro mu kanya gaheze igihe nagenda neza isaha zitandatu. Mwene data Ben ngahe yari hariya yaje iruhande yanje, kandi Rosera yaje hariya yavuze ati ndatashe imuhira. Navuze nti Rosera, yavuze ati nibiki mwene data Branham? Navuze nti numva ntazi uko meze kuri ibyo, murabona? Yavuze ati hari ikigiye kuba. Navuze nti sindabizi, kuri jewe bisa naho kikintu kinaka cyamburiye. Yampamagaye haheze iminota mike yagize isanganya, kandi rero nta n'umwe yakomeretse, ariko cyari ikiganza cy'umwami yataye inzira ibintu byose niba arafo mu buraruko, kandi yataye inzira muri Indianapolis, kandi yatanguye gusa guta inzira hakurya y'ibarabara vuba cyane ija ngaha. Rero yaravugije indura tewe mwami, mfashe imodoka, yarahindukiye gutyo bugira, kandi hanyuma isubira mu nzira yayo, maze irabandanya neza cyane, yabandanije ibarabara. Yavuze ati mana we mbega ukuntu nkenguruka ko narokotse, kuko izindi modoka ziriko ziraza neza kuri iryo barabara ziguruka gusa. Rero yajabutse ibarabara, maze rero ahagarara hariya kugira ndibaza ikintu kinaka. Yahagaze kugira ngo yiyugururire igikombe cy'ikawa cyangwa ikindi kintu kinaka, kandi neza imbere y'uko asohoka muri irya modoka, iyindi modoka yinjiye inyuma yiwe, hanyuma iyindi neza inyuma yiwe, kandi zari zibundanye zose hari ariko. Yavuze ko yanyiganyijwe gato ariko ntameze nabi, ariko yashaka gushima umwami no guhamagara, kandi agasaba ishengero gushima Imana ko atakomeretse cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, kandi yasaba ishengero kubandanya basenga yuko yotaha muhira. Murabona n'umushoferi mushaje ni hakironka uruhusha rwo gutwara imodoka, rero ndakenguruka cyane. Ariko vyama bifise ikimazi kwita uko kugabishwa k'umwami. Yavuze ati yemwe, yavuze ati nari gusiba umunsi w'akazi niki urazimvye gusumba gusanura inyuma h'imodoka. Murabona rero ni byiza kuruta kuyikorera, kugumana n'umwami vyo si vyo. Namba atubwiye ikintu vyoba vyiza tugumanye naco, kuko yamari mukuri, si vyo? Yamari mukuri. Ubu yo iri ni ryabaye iringa ry'igitangaza rwose, sinzi gusa ukuntu nobigaragariza Imana je ubwanje namwe abantu kubwira iyinga ry'igitangaza. Iyi yabaye imwe mu minsi umunani y'umunezero urenze nigishijemwo mu buzima bwanje. Ibyo ni ukuri, narize byinshi cyane ku mwami n'imbabazi n'urukundo zibyiwe, n'ivyo yadukoreye byose, no kubona mwemu wiwe yongera gukora mu ishengero, kandi ndanezerewe cyane kubona ingabire zitangura kugaragara mu ishengero bugira. Kandi murabona rero umaze gushika hariya uri kure, bisa naho umuntu munaka aja kwinjira vyukuri aja gusa kuvyonona. Murazi ko baja gusa gutangura gukora icyo aricyo cyose, kandi igihe ukengereye izo ngabire Imana izogukengera. Murabona ivyo nivyo utegerezwa kuzi kuzikoresha neza kandi uburyo tubishaka nivyo usabiri mu rutonde uburyo bavuga mu ndimi so kuvuga gusa icanditswe ariko kuvuga ikintu kinaka kigiye gushika kandi nambo zobandanya gusa wubashye ivyo byukuri bizotangura namba hari uva mu rutonde rw'ishengero mpe muyera azobivuga ku mugaragaro kandi ababwira uwo ariwe kandi hariya bazobazokumva bahanywe kandi baja kuri ya rutari ako niko kamaro kizo ngabire kandi kubona umwungere wacu ngamwe ne data nefire yari ubwoko bw'umwana w'isoni kandi atinya kandi ndababwire yari yasa naho atazokwigera tahura ibigihe hazamwo ivya Pentecoste ariko kumubona hagarara amazi agasobanura indimi kandi ahavugi akavugishwa ndababwire yavuze yavuye kure nivyo muze dusengera umwungere wacu kandi murabona ingabire zitanguye kuza mu ishengero kandi ubundi mwene data mutoya ciye bugufi nga ari ngaha niyo tegerejwe kuba ngaha ahantu hanaka ndibaza ko ari ngayo yamari ngaha n'umuntu mutoya ciye bugufi yahora ari umwe mubacejwe imibereho ishengero ngaha ku ishengero mwene data higembo tam umuntu w'igiciro yubaha imana kandi kubona yararonse ingabire yo kuvuga mu ndimi ninde yari kwigera yiyumvira ko mwene data higembo tam yakoze ivyo umuntu mutoya w'isoni atinya ntiyashaka kumenywa ahantu na hamwe aguma inyuma ariko murabona imana ishobora gufata umuntu nk'urya amazika mukoresha murabona kuko adashobora kubikora mu ntango iyo ashaka kubikora yoshobora gucika umuntu yikakisha ari kuko akibivamwo ahadashaka kubikora nkumbura imana ishobora kumukoresha nkakurya jina ringaha yo ari nyuma y'inkingi upfuye kuri je no vuga ibinumvise abantu benshi bavuga mu ndimi kandi niyumvira ko byoba byose biva ku mana kuko ntushobora gusohora ijwi ndidafise ikintu kinaka risobanura ku muntu munaka hano hanaka murazi bibiri yivuga iti nta jwi ritagira icyo risobanura bisigura yuko atajwi ritagira ikintu kinaka risobanura ntushobora gusohora ubwoko bwari bwo bwose bwijwi kiretse risobanura ikintu kinaka naribajije kenshi ukuntu ivyo byoba gushika aho nagiye muri Afrika maze kumva izo nduru zose rero nabonye yuko iryo ryari ijwi ry'umuntu munaka rimwe na rimwe n'ijwi ry'umumarayika n'ibindi ariko Jean Jackson umuvuga butumwa wo mu gihugu hagati agira isoni kandi atinya tubahuka wahariya mu ishengero Methodiste mu micungararo ya Elizabeth Indiana ahantu kure mu ishamba atekereje atovuze ikintu na kimwe ameze nk'ubutinya yasa naho ya naramubona rimwe na rimwe nashaka kumufata nkamunyeganyiza mvuga nti vuga ikintu kimwe jini murabona nkugume wicaye gusunda abagutya twaricara ku ngiga mu biti kandi yaricara hariya amazi akavuga ati yemwe ndibaza ni byiza cyane naravuga nti yo jini ndamva ndumva nkaho reka tunda bivuga ndabikuvugire urabona uri kwega cyane ku bwanje urabona kandi imana yamuhaye ingabire yo kuvuga mu ndimi sinumva inarimwe ururimi rundi rutomoye mu buzima bwanje bwose murabona mu mwitegereze mu ishengero mwabonye urya mugore mutoya yavuze muri iki gitondo atazi urya mugore wundi kandi umwe ntiyaratse wundi kandi ugusamiranira ku ijwi rwavugamwo kandi igihe cyasobanura kuri wa kugusamirana nyene indome zivuga utamenye utumenyetso two kuruhuka vya bindi nyene bigaruka kandi ubutumwa bwari butunganye ku ishengero murabona uko ivyo bimeze rero umutwotegerejwe gukengurukira imana rero ntuvyimvyigikiriza namba ubikoze wishira hejuru wewe nyene kandi umurwanizi azogucakire icishe bugufi gusa vuga uti mwami ngumi zinyuma hinyegeje nkuzo ndeke na rimwe mpaguruka imbere y'igihe ntazokurekere na rimwe mu rupfurungano bibaye uko rimwe na rimwe ntibizogira icyo bitwaye bibaye uko umugo ngere umwungere ngaha azobikubwira murabona ingabire sizokuza igihuri igihe turiko turavuga ubutumwa mu bisanzwe na ingabire ziza gukora neza mu ishengero tuzotegerezwa gukora igihe kirekire imbere y'ikindi kirekire kugira ngo tureke umwami akorane namwe hariya murabona kuko rero muri urya mwanya ntibizomuciramo na gatoye rero mu gihe turi mu ikoraniro nimwe na rimwe utegerezwa kwigumya kanya gatoya ariko namba imana ifise ubutumwa ahantu hanaka canga ahandi izobutanga murabona mumureke gusa ariko mubikore bijanye n'ingigisho ya bibiliya kandi mwene data nevire nkumbura zo kwigisha kuri ivyo bintu ivyo tuzotegerezwa gukora nzogerageza kumufasha uko dushoboye twempi hamwe tubigaragaze no kubereka uko bikwiye gukoreshwa Watoye mitende mwene data w'umunyaporonyi ivyo ni vyiza yo rero umwami yamuhezagiye haraheze imyaka umunani yamubwiye ko ikintu kinaka kigiye kuba yari mu ruzazane cyane uwumiye ku butatu vyo kuri hanyuma umwami yavuze uhundi munsi ati hariho umuntu aje afise imishatsi yirabura n'amaso y'inginagina vyebushe ntumwirukane ni jewe ndamukurungikiye nafashe ibyanditswe neza aho yari afise uruzazane ndavyandika ku gapapuro gatoya maze ndabishyira hariya haheza akanya nguri yaraje umukenyezi wanje yavuze ati hariho umugabo hanze hari yaje kukuraba navuze ni uwo ni we w'umwinjize mazarambwira byavuzwe kuri we mu munsi y'uguhumekerwa na mwemu yera ukuntu yamye yize kandi yari yiziritse ku butumwa n'ibindi hagati mu bantu biwe naho yanegurwa yagumye neza hamwe nabwo yavuze yuko haheze igihe mu gikorane navuganye nawe kandi navuze izina ryiwe kandi ukuntu nigeze kuvuga iryo zina sindabizi yavuze ko nategerejwe kuvuga urudome kurundi cyangwa ikintu kinaka cyangwa iri ikindi mu gikorane yavuze ko yarateruye umwana mu kuboko yari afise amahere mu maso hiwe kandi yavuze ko uwo mwana yahumanuwe neza rwose kandi ukuntu umwana kandi navuze nti yemwe ikintu ukeneye ubu ni ukuja mu ishengero maze ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo nahuriye nawe hejuru ku musozi haciye igihe gitoye kuko yamanutse abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ubu rero arahagijwe yumva ameze neza asubira imuhira ndizigiye ko azonsobanurira muri poronyo umwe mu minsi iza mu Budagi no muri hariya hantu hariyo umwami aguhezagire mwene data umwami akora ibintu byinshi cyane bihambaye kubona gusa imbabazi ziwe ziwe uko uhereye mu buseruko mu burengero mu buraruko no mu bumanuko irongora abana bayi bahuriza hamwe basohora ibanyiganyiza ni byinshi cyane byo kuvuga ubu ntimwibagire kubiyinguza mu ijoro umwami wacu abigombye kubiyinguza mu ijoro tuzogira kubiyinguza mu gitondo bambi gikorane cy'ubukizindwara igituma mbivuze kwivyo nkumbure ico gihe ni haba hari byinshi cyane kuyinga mu gitondo zoba mfise kuyinga mu ijoro kugira ngo mbigaruke ko murabona ariko nshoboye kubivuga byose kuyinga mu gitondo rero ni byiza kuwa gatatu mu ijoro ni gikorane cyo gusenga cyo hagati mu yinga rero kuri mwebwe abantu bari ngaha hafi y'imuhira mwebwe bantu mukoraniye ngaha mugira igikorane cy'amasengesho ntimubihushe mugumane neza navyo murabona kandi musenge murondere kuba hafi y'Imana kurushiriza ntimukigere mureke ngo haze ugushikuza muri mwebwe mugumye hari byinshi byo kuri ku buryo muto kwakira ibinyoma murabona ntimuje ku ruhande rutarirwo mugume muri rwiza mwumvise amina menyereye rero mwumvise kuva imyaka mwene data arisere krishe bambwira yuko patari we yari kwavuga mu ndimi hari inyuma ryajoro rindi paturi hehe uri ngaha mukunze go mana we sinona mumenye iyo ndamubona ariko nizera yuko natera urya mwana nkamushikanira umwama hanyekane kandi n'umukobwa mutoyi niko meta yavuze inkumi ntoya nzizi kiri ntoya afise ubushobozi bwa mwemu yera kuri wavuga mu risere uri umugabo w'umutunze guriwe mushiki wacu krishe ari hesi namubonye ari hafi hari inyuma yo mushiki wacu krishe singene nkuruka ku imana yaguhaye umwana nkuye se ntimuzi ngene ngene nkenguruka ku myaka ho inkumi ziba zitwengera zongera zitwenga kandi zibandanya murazi hamwe n'ibintu bidafise ico bivuze kuri aba basore bafise imishatsi moye nk'imirizo y'imbata n'ibindi kandi nkuko n'uyo mwana mutoye ngaha afise ubushobozi bwa mwemu yera avuga mu ndimi ngayo mana we ni abagabo bangahiri joro abavuga butumwa n'abapentekoti botanga ubuzima bwabo bwose yaba boshoboye kubona abakobwa babo imiyabaga bari hanze ku minsi mikuru y'intambo ya rock and roll bakora ivyo raba raba gusa agaciro kavyo mwene data ndazi ibyo ukora hariya kuri interstate kandi ikintu kimwe nk'ico nkora umunsi ugoye cyane ariko mwene data kurera abo bana ariko mwibuka imana no mwizigirwa itanga imperego neza cyane nzokwishura imana iguhezagire ati mukunzi sino kumenya icyo ndakubona ndibaza ariko ntuze wigera uta iyo nzira igororotse mukunzi ntuze wigera ureka umurwanizi ngo ashyire ikintu na kimwe muri wewe nka pome nzizi sizi zahabu kuko azoba ari ndimu urabona tere icyo kintu maze uri kirekire uko gumiza amaso yawe kuri Kristo nyene ku musaraba nyene kandi ubandanye uje imbere kuko igihe cegereje urabona hari ibintu byinshi cyane byo guhanura noshoboye kuvuga gusimi hezagiro y'Imana sinashoboye kugendera abenshi menshi kandi indwi yose sinasenge abantu barenze mirongo itatu nibaza n'uruja n'uruza n'ibindi byihutirwa n'ibindi ariko nari mfatiriwe n'ukwiga ariko ubu kubiyinguza tuzoba turiko turasengera abantu kandi dusaba umwami amanuke maze aduhe ubushobozi buhambaye kandi atwiganirize atwiragaragarize ubwiwe kubiyinguza mu gitondo umwami abigombye yo nanka gusa gutangurira kuri iki gihe cy'ishengero kuko nzi yuko aricyo cyanyuma kandi rero muri iki hagiye kuba iherezo ry'ibihembwe by'ishengero mwarabinezererewe ubu mwibuke mvuze ibi ku iherezo nk'uko nabivuze ku itanguriro hashobora kuba hariho ibintu byinshi nshobora kuba hariho ibintu byinshi mutemeranya na gatoyi nanje ariko ntibibatandukanye nanje murabona mukunde muhunde gusa uko biri kose kuko ibyo wakora cyangwa ibyo wovuga ntacyo byohindura nzokubaha gusa cyo kimwe na habaye ikintu na kimwe ko bakurushiriza murabona namba hoba na kimwe nojurushiriza kububa ariko ndabakunda imana irabizi nta muntu ariho yoshobora kuvuga izina rya Yesu Kristo ntokunda murabona kandi sinigera nshaka umururazi n'umwe cyangwa uguti ukutitwaririka naho twoshobora kuba tutemeranya na gato yaba twari twicaye ku meza kandi umwarya umukati urimo sirisi ubundi bwoko kandi umwe cyangwa uwundi iyo byoba gusa ari byiza navyo ngaha murabona iyo hageze ku byo gusa ngirira hamwe turakundana kandi namba tutabikora rero twotegerejwe kubikora kandi namba ntituzigera dushika kure kurushiriza mu mana gushitsa tubikoze ntimwibagire gusa ntimwibagire ingabire iruta izindi ingabire zose n'urukundo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika naho notanga umubiri wanjye ngo turigwe nk'ikimazi mfise ubwenge bwose n'ibindi ntacyo ndico rero ariko iyo gitunganya ari urwo rukundo namba ingabire zose za mpemu zidashimangiye hamwe n'urukundo ntibizorama iyindi simi iyo ari yo yose izomanyagurika ariko urukundo ruzokwamaho ibihe byose murabona ibyo nabikora intoyi bambere igice cya cumi na gatatu rero ijoro twinjiye muri icyo gihe cy'ishengero gihambayo mana we rero twoshobora kuba turi ku isaha zitatu zibura iminota cumi n'itanu mu ijoro kandi rero atankeka ndabandanya ko tutagira ahantu hakwiye ariko gutondeka abantu bose kwicarika abantu bose bambe ariko ntawe dufise nyine kandi nkumbura umunsi umwe tuzoharonka ariko ubu ndashaka kubasaba icyo munkorera murabona aho ndi kandi murazi ikiguzi cyabyo umunsi umwe murabona kandi igihe kiregereje murabona ubu ndashaka ko munkorera iki iminsi yose munsengere kandi mwibuke nabaye umwizigi gukonza ukuntu kuba umwizigi wabimeze murabona kandi ndabona yuko ntakiri umwana afise imyaka mirongo itanu n'umwe kandi na n'igihe sinshobora kugenda imbere yuko imana impamagara kandi nzogenda mu buryo ishaka ko ngenda kandi bizoba ari byo murabona ariko ntegerezwa kuba umwizigirwa kandi nkavuga ukuri uko bimeze kose kandi ndazi yuko ari urugendo rwajenyene rimwe na rimwe ariko mu gihe cyose ari kumwe nawe itandukaniro n'irihe murabona
As long as he's with you, what difference does it make? Amen.
Rero imbere yuko twinjira muri iki gihe cy'ishengero gihambaye ndibaza namba tutohaguruka ubu kubwi isengesho umwanya mutoya gusubugira kandi n'uburyo bwo kuba tumwigore no kwiyumva neza kuruta muri iki gikorane cyo guhereza mbega hariho nibangahe ngaha boshaka kwibuka imbere y'imana muduze gusa biganza byanyu ku mana unyibuke we mwami ku mpera y'iki gihe igihe ubuzima buzoba burangiye unyibuke
Our heavenly Father,
Data wo mwijuru,
we don't have
nta ndimi zihagije dufise zo kugaragaza ugukenguruka kwacu ko kuba ngaha ku Imana nzima yabaye hagati muri twebwe iri yinga riheze ku bintu twize kuri wewe ukuntu watwihishuriye mu gihe cyose n'ukuntu wagaragaje ijambo ryawe neza kuri twebwe ukuntu twakwiteze n'ukuntu twagerageje kugaragaza urukundo rwacu kandi tunaniwe kubikora mwami kuko indimi zipfa ntizoshobora kubikora kuba waranaduhaye akakiza kandi ukuba waranaduhaye inyota yawe kuko handitswe mu ijambo ngo hahigwa abafise inzara kugira inzara gusa n'umuhezagiro inzara n'inyota byo kugororoka hanyuma wakoze rijya tangazo rihambaye kuko bazohazwa rero turabyizeye mwami uduharire ibitunanira mu gihe twinjira mu ikoraniro igihe cya nyuma cy'ishengero ari cyo Laodikiya twaramaze kubona ibyanditswe n'akahise byinjiranamo neza na neza umwanya wose rero data turazi ibyanditswe by'ubuvugishwa bwawe buhambaye ngaha byo muri iki gihe cya nyuma bizogenda nk'uko ibindi bitandunda tubyagenze data ndasaba yuko woreka mwemu yera akaza kuri twebwe iri joro ubu kandi uduhezagire nk'uko tukwiteze mu izina rya Yesu amina murashobora kwicara. Namba umwami abishatse igitabo kizovuba uko dushoboye mwene data rewe ariko arabifata ku ibande kugira ngo bije kwandikwa mu buryo bugufi yabivuye hariya bizokwandikwa ku mashine hanyuma bishirwe mu gitabo kandi rero Rozera azoronka igitabo ciwe vuba cyane imboregwa yakijijwe mwese muribuka inkuru y'ukuntu umwemu yera yamuhamagaye mu gikorane kandi yari yahebwe n'ibigo bihambaye byitaye imboregwa kandi yarirukanywe n'ibitaro byari hari yishikago hanyuma umwami Yesu mu kanya gatoya yabimukuyemo byose rero apfa gusa mu mabohera aja n'ahandi hantu abwira abantu ukuntu Imana ishobora kubohora avugana n'imboregwa n'abandi yabaye biciye mu gishinga ntayo ciwe yazanye abantu benshi kuri Kristo. Ubu igihe cya mbere cy'ishengero mwashobora kumbwira icyo ari cyo Efesi icya kabiri Simuruna icya gatatu Perugamo icya kane Tuwatira icya gatanu Sarudi icya gatandatu Filadelufiya icindwi Laodikiya. Icya mbere cyari hagati y'umwaka wa 65 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo n'ijana na 70 Efeso Simuruna umwaka w'ijana na 70 gushika 312 Perugamo umwaka wa 312 gushika 666 Tuwatira umwaka wa 666 gushika 1520 Sarudi umwaka w'igihumbi na 520 gushika 1750 Philadelphia umwaka w'igihumbi na 50 gushika 666 ubu hatanguye igihe cya Laodikiya cyasabagiye kandi mu ijoro riheze twarinjiye muri uko gusabagira rero turi mu ijoro dufate iherezo rya Laodikiya turizeye yuko igihe cya Laodikiya cyatanguye mu mwaka w'igihumbi na 666 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo ndabuye ubu mwibuke kubura cyane cyane mwebwe mwumviriza amabande sinavuze ngo bizoba ariko ndabuye ko bizorangira mu gihumbi na 977 ku ishengero rizokwinjira rwose mu gusubira inyuma kandi akanwa k'Imana kazoridahwa kandi ukugaruka kwa kabiri cyanke ukuzamugwa kwa Kristo gushobora kuza igice ari cyo cyose rero ndashobora kwihenda uwo mwaka ndashobora kwihenda imyaka 20 ndashobora kwihenda imyaka 100 sinza hivyo ariko ndabura gusa bijanye n'iyerekwa yanyeretse kandi ndabye uwo mwanya uko itera bije imbere ndavuze ko bizoba hagati ya 33 na 70 n'imiburiburi iki gihugu gikomeye kigiye kugira intambara izogitabagura mu bimanyu murabona rero biregereje biteye ubwoba biregereje kandi ndashobora kwihenda kuko ndiko ndabura mbega mwese murabitahura mvuge mukiamina namba mubitahura murabona ariko Imana yanyeretse iyerekwa ry'umugore akomeye mu 33 biri ku rupapuro n'ingenero Zuferita azotera yarafashe gutuma isi ija mu ntambara ingene Musolini azotera ubwa mbere Ethiopia kandi akayigarurira ariko ku iherezo ryiwe rizoba riteye isoni n'ingene izobita integuro zitatu ubunazi ubufashiste n'ubukominista zohereye zose mu bukominista rero ni bangahe hano bibuka ko nabandanye ndabahagurutsa mvugira hejuru ndababwira nti raba Uburusiya raba Uburusiya umwami wo mu buraruko Uburusiya umwami wo mu buraruko raba Uburusiya umwami wo mu buraruko ni bangahe bumvise gusa ndabivuga ndabisubiramo abatama ba kera murabona musubira inyuma ishengero ritangura gusa nahamagara hariya ndabibasubiriramo kandi nabisubiramo raba Uburusiya umwami wo mu buraruko murabona icyo ashobora gukora kuko izo nteguro zose azozirundaniriza mu Burusiya rero mvuze nti ko iki gihugu amaherezo kizogwana n'ubudagi kandi ubudagi buzokuba ku ruhome rw'ibeto kandi icyo ni igihome manyitoline imyaka 11 imbere y'uko batangura kubaka imyaka 11 imbere kandi navuze nti abanyamerika bazoneshwa biteye isoni kuri urwo rya murongo bamwe muri bene data hano bari kuri uwo murongo mwene data Roy Robertson n'abandi mubabazi byacitse barazi neza ibyo bakoze ni byiza ariko amaherezo navuze nti tuzotsinda kandi tube mubatsinze nzi ntambara hagati y'ubudaya yacu n'ubudaya rero navuze nti rero inyuma y'icyo gihubumenyi bwoteye imbere rwose bakoze bashizeho ibirwanisho roho nyangana n'ibindi byose navuze nti muri iryo tera mbere bakoze imodoka zotanguye buri giye gushushanywa n'irigi kandi muribuke ikapo nini ya mu 1933 igice cy'inyuma cyamanuka nk'uko na pine yo gusubiriza inyuma yayo raba ingene imetse ubu murabona ishushanijwe nk'irigi murabona kandi navuze nta maherezo bazokora imodoka aho bazogeragezwa kugira ipfora muri yo nabonye umuryango umanuka nayibwisi barabara imodoka y'iyo hejuru amabarabara meza kandi manini ya n'imodoka nziza kandi bari bicaye barabana kandi imodoka yari ijana ubwayo igenda neza mu makona n'ahandi kandi ubu barafise iyo modoka yaramaze gukorwa barafise iyo modoka kandi navuze nti yo ingene ubumenyi buzotera imbere muri kirya gihe navuze nti rero nabonye bagiye kwemerera abagore kandi bemerera abagore gutora kandi kubwo gutora bazotora umuntu mubi muri iyi minsi kandi mwarabibonye mu matora aheruka ni amatora y'abagore yatoye Kennedy mu turazi ibyo murabona hagati y'imashini zihengamye n'ibintu bateguye FBI yagaragaje kandi gute umuntu wari we wese kuki batabikoze kw'ikintu kuki atawuvuga na kimwe ha batinya ko abantu babatakaza akazi kabo murabona ni gusa umugwi w'abanyepolitike baboze gushika ku musokoro ibyo aribyo byose nibyo ntihariya oya hari oya 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 mumbabarire nta gakiza kahari muri iki gihugu nta gakiza kahari mu gihugu icyo ari cyo cyose agakiza kari muri Yesu Kristo kandi we wenyine uko n'ukuri rero ndashimira Amerika no hitamwo kuba hano kuruta handi hose mu isi kuko hanze ya Canada na Leta Zunze Ubumwe ni amahasa ntiturabizi ibyo bihugu bibaye ahantu heza ariko ndizeye ko no hitamwo kuba hano kurusha ahandi hose nzi kuko ni muhiri wanje ndanezerewe ko ndi umunyamerika kandi ndabishima ariko ndababwire irakeneye rwose umubyuro ngo igaruke byanke bikunde kandi runtuboneka oya mugenzi ntizokwigera ibyuka ubugira kandi oya mugenzi yaragiye muribuka haci nk'imyaka itanu ishika kibyo biri ku ibandi urayifize jene navuze nti bazovyemera uyu mwaka canke bazoguma babiheba kandi barabikoze murabona kandi bazobikora kugeza igihe azorangiriza ariko hazobaho umugore w'inkomezi ubumwibuke ibi biri kuri bande navyo umugore w'inkomezi umugore ahambaye ashobora kuba umukuru w'igihugu canke azoba ari umugore aserukira ishengero katolika ivyo niyumvira ko ari vyagazoganza umunsi umwe kandi azotegeka kino gihugu iki gihugu ni igihugu c'umugore ibendera ryakozwe n'umugore ni igitigiri 13 catanguranye n'inyenyeri 13 imirongo 13 ibihugu 13 kintu cyose ni 13 kuva ku ntango gushika ku mpera inyenyeri 13 ku giceri cy'ifaranga ry'idolari imwe ubu ikintu cyose ni 13 n'igitigiri 13 kandi kiragaragara mu gice cya 13 cy'ibya ijuru yo hasi 13 ahantu hose ikintu cyose ni umugore kuva ku ntango gushika ku mpera kandi yarigaruriye ubuzi bwose yigaruriye Hollywood yarigaruriye ibihugu yarigaruriye ubuzi yarigaruriye ikintu cyose kibaho uburenganzira bungana n'ubwo umugabo amatora hamwe n'umugabo arahira nk'umugabanywa nk'umugabo ikintu icyo ari cyo cyose kandi nta kindi ara tari cambu cishengero katolika mu gusenga umugore bamaze gusenga umugore uko bimeze kose ni cyiza gusumba umugore w'ingeso mbi ni cambu cyiza gisumba ibindi mu Rwanda zigeze kugira ni mubi gusumba ubwunywero bwose bwigeze kubaho ashobora kurungi ku bugingo bwinshi kuzimu gusumba ubunywero bwose buri mu gihugu ivyo ni byo umugore mwiza ni akabuyenge mu gitsibo cy'umugabo niko umuntu w'umunyabwenge kuruta abandi mu isi yavuze umugabo yotegerejwe kubaho umugore mwiza murabona ariko umubi na amazi mu maraso yiwe kandi amaraso yiwe n'ubuzima bwiwe mwebwe abagabo mufise abakenyezi beza ntimuzi ukuntu mwotegerejwe gushima imana kubwo umukenyezi mwiza kuko nambi imana yoshobora guha umugabo ikintu cyiza gusumba nk'umufasha yokimuhaye ariko umugore niwe mufasha gusumba ibindi byose imana yoshobora guha umugabo ariko igihe bahinduye niwe mwitongo rya edeni satani yahisemo nk'igikoresho ciwe ntiyafashe umugabo yafashe umugore kubera iki atagiye kuri adamu kumutera ibyifuzo ibyifuzo yagiye ku mugore maza mutera ibyifuzo murabona kuko niwe yahisemo imana yafashe umugabo maze satani yafashe umugore kandi muraba icyo gihe cyose no kumpera igihe babuloni yashirwaho bwa mbere igitabo cya hisrop to babylons umugore iyo bibandanije mu gihe ubu birangira n'ikindi gihe cy'abanyamahanga babuloni yatanguye gutyo kandi irangira n'ugusenga umugore mariya mu ishengero mbega umunsi turiko turabamo rero laodikiya igihe cya laodikiya ijambo risigura kazuyazi ryarataye imbere mu butunzi kandi ryiyumvira ko atacyo rikene ariko ariko bibiliya ivuga yuko ari umutindi yafutanye impumyi kandi agenda amenya mbega ukuntu bimeze impera y'abazonesha muri iki gihe cy'ishengero no kwicarana n'umwami ku ntebe y'ubwami rero inyenye cyangwa umumarayika cyangwa intumwa y'iki gihe cy'ishengero ntazwi rero intumwa y'igihe cya mbere cy'ishengero yari inde Pawulo Efeso Simuruna Irene Perugamo Uwera Marte Tuatira Colomba Sarudi Luther Philadelphia Wesley rero muri iyi Laodikiya ntituramenya kandi nkumbure ntituzomumenya imbere y'uko kirangira ariko no kwifuza gusa gutanga icyiyumviro cyanjye cyica uwo mumarayika zobari icyo turindiriye mwo byemera kuba dufise umwanya mutoya nanditse gusa igice gitoya ngaha cy'ibyo niyumviriye umumarayika w'irishengero ry'i Laodikiya kugira ngo tubiheze ubu azoza ku mpera y'igihe nk'abandi bose nk'uko bibiliya ivuga azoba ku mpera y'igihe atari ku cya mbere ku mpera yabyo kuko iminsi yose umumarayika yamaza kubakankamira ku byo bakoze andikira ibi bintu umumarayika w'ishengero ry'i Laodikiya murabona andikira ibi bintu umumarayika w'ishengero ry'i Simuruna murabona igihe cyose ni iry'umumarayika ku mpera y'igihe Paul impera y'igihe kandi kubandanya ku mpera y'igihe ukwinjira namwo ku mpera y'igihe ku mpera y'igihe nibyo bituma byinjira namwo murabona ku mumarayika byerekana uwo baryandikiye uko kwinjira namwo ngaha ku mumarayika impera y'icyo gihe murabona ibihendwa iby'ishengero bitangurira ngaha hanyuma bikinjira namwo nk'intambuko z'ingazi ziduga ibihendwa iby'ishengero rero uyu mumarayika aza muri iki gihe ndashaka ku mfise ikintu cyanditse ngaha nari nshaka kugisoma gusa ariko azomenyekana mu gihe cya nyuma cy'igihe kandi kubera ko twegereje cyane kirya gihe cy'umuco ku buryo bishoboka ko ari ku isi ubu murabona ntawe tuzi azoba umuhanuzi ahambaye azokwankwa n'amadini kuko bazobandanya mu byaha byabo hanyuma amaherezo badahwe mu kanwa k'imana hanze y'akanwa k'inyonga z'imana
Be spewed out of the mouth of God. Out of the mouth of God's presence. I believe
it will be more than Eliya. Ngira ntange impamvu ari uko ku bwanje rero reka turabe ngaha mu gitabo cyamara aka kanya gatoya ngira ndababwire impamvu niyumvira ko azoba asizwe na mpemu wa Eliya rero ndashaka ko mwambara inkofero yanyu y'ubuntu Maraki gice cya kane rero umviriza mu gihe nsoma namwe muri bibiliya yanyu rero mukurikire neza rwose mu minota mikiri imbere ubu imbere y'uko tuja mu gihe cy'ishengero eherabe umunsi uraje waka nk'itanure abibone bose ego n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe kandi uwo munsi ugira uzi uzobatongora nikuhoraho nyine ngabagize nta n'agashitsi cyangwa agashami uzobasigarana ariko avuga iki ariko avuga umunsi uzoza uhava wemera ibyo umunsi wo kuza ku mwami ariko mweho reri tegerezu bariko avugana na Isirayeli none yavuze kiheraba umunsi uraje kure cyane wakankitanure ariko mwe harubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo maze muzozoka mukina matavu nk'inyana zivuye mu ruhongore kandi muzosiribanga abanyakibi bazoba umunyota munsi ibirenge byanyu kuri urya ku munsi nzoshinga ni kuhoraho nyine ngabagize ese umunsi azoturira isi tuzosiribanga iminyota yabo iyo ni nganji y'imyaka igihumbi nibyo cyane murabona nimwibuke ibyagezwe by'umusavyi wanje Mose amabwirizwa n'ibyashinzwe ibyo namugereye Horebu kuba ibyo kuganza abisirayeli bose umve nzobarungikira eri wavugishwa nanje uwo munsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika uwo ni wagisanganya azosanganya imitima yabase n'iy'abana kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo iherezo ry'isezerano rya kera rero Yesu yavuze ati Matayo 17:10 avuga kuri ibi abayuda bose barindiriye uwo Eliya azoza rero itegereze icyo Yesu yabivuze ko Matayo 17:10 turatangurira ku murongo w'icenda Matayo 17 bariko baramanuka icyo gisozi Yesu arabihanikiriza ati ntihagira umuntu mubwira ibyo mweretswe murabona ibyo ntimubivuge murabizi ariko muvyigumizemwo ntihagira umuntu mubwira ibyo mweretswe gushitsa umwana w'umuntu azotsukira apfuye mu bapfuye ntimubivuge abigishwa baramubaza bati none rero niki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza ni kubera iki uyu Eliya akwiye kubanza kuza imbere yuko uyu Kristo aza izuba ry'ubugororotsi kubera iki yavutse ibyo ehe wamaze gushika ngaha none abanyabwenge b'ivyanditswe bavuze yuko Eliya akwiye kubanza kuza yitegereza ubu arabishura ati Eliya azoza ko karoranye byose neza ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza yamara ntibamumenye murabona ntiyavutse uwo ari we murabona ariko bamwigiriye uko bagomba kose uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo buno abigishwa batahura ko yababwiye Yohana umubatizi rero Yohana umubatizi yari uwo Eliya yagomba kuza rero itegereze ndasubiye muri Maraki igice cya kane ubugira kandi rero mwibuke yavutse ngaha ati imbere yuko umunsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwobuza nzobarungikira Eliya wavugisha nanje umurongo wa gatanu ariko nzobarungikira uwavugishwa nanje nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje imbere yuko uwo munsi uhambaye kandi uteye ubwobuza utarashika niki dusanga ku munsi w'umwami kwiherezo ry'ibihe aho n'igihe isi zoturirwa muribuka ukuntu twamufashe yitwikiriye inkofero y'umushatsi wera murabizi n'igikiriza ciwe kandi akenyeye umukanda mu gikiriza muravyibuka kandi twaremeje biciye muri bibiliya nti wari umunsi w'isabata cyangwa umunsi w'iyinga wari umunsi w'umwami ibyo ni byo kandi uwo ni wo munsi azoza nk'umucamanza kandi nzotera isi umupfumu ibyo ni byo umve nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje uwo munsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika rero itegereze kuza kwa kabiri kwa Eliya rero hamwe mwobibona icyanditswe cyose gifise insiguro nyinshi ariko bihishijwe mu maso y'abanyabwenge n'abahanga maze bihishurirwa inzoya ibyo muravyizera ubu gumya Maraki kanaho nyene rero ubu reka dusubire kuri Matayo kabiri umunota umwe gusa ku mpera y'ukurikira gusa Matayo kabiri nibaza yuko noba nashaka kuvuga ruka kabiri aho kuvuga Matayo kabiri ndafisa aho byanditse nga ariko nariko ndihuta mu kanya gato gaheze hanyuma mpe mugera yari mu kibanza kuri jewe none ari nariko ndagira ibihe byiza rero nashaka kuvuga
Let me study here just a minute. Matthew 2. That ain't where I'm looking for
you.
Just a minute.
I'll
just a little bit of time.
Matayo Kabiri.
Because I want you to be sure to see
aho si hondi ko ndarondera niho rero umunota umwe gusa ndabibone gusa reka mfate umwanya muto ngaha kubera ko ndashaka kumenya neza ko mubibona ko byanditswe bifise siguro nyinshi ugusenga kwa Ana gusubira inde Nazareti Pasika igikorwa cya Yohana rero reka ndabe namba no banashatse kuvuga ruka nariko ndasoma ahantu hamwe hanyuma na nashatse kuvuga Mariko mu kibanza cya Luka ashobora kuba yari Mariko ashobora kuba yari Mariko ariko ndashaka ko mutahura iki cyanditswe kugira ngo muzomenye ko ari igikorwa cy'umwami ko akora ibi mu buryo bwiwe rero ndababwira aho ndiko ndaronderaho nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa uhari uwo bafise inyandiko zingana ahahondererwa ijambo yo bironka vuba cyane cyane akabitora nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa uba kanya gatoya Ruka rimwe cumi n'indwi ruka cumi n'indwi nivyo reka rimwe ruka rimwe cumi n'indwi aho kuba kabiri ndashaka kubona uwa cumi na kane aho niho nivyo mwene data nivyo ivyo nivyo ruka rimwe cumi n'indwi ni byiza rero ubu murashobora kubyandika rero ivyo ari byo yaheza kiwe bivuye mu migisha y'umwami uzonetse guzohimbagwa kandi benshi bazonetsere kukuvuka kwiwe kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana ntazonwa vino canke kiboreza na kimwe uyu mugabo azovuka azokwigisha kuva kivuka kutanywa inzoga canke kugira ico akora mu vyaha nk'ivyo murabitahura akanda azokuzura mpemu yera uhereye kukuva mu nda ya nyina akanda azosanganya benshi mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo azoyitsa imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana n'intabarigwa zisubize ku bwenge bw'abagororotse ategurira umwami Imana ubwoko burorane rero ubu twabonye ko yavugishijwe kandi Yohana yari umuntu uwo muntu ivyo nivyo Yohana yari uwo Eliya w'ico gihe yategerezwa kuza rero tuzi kandi ko ivyanditswe rimwe na rimwe bisigura ibintu bibiri bizovuga ikintu kimwe nka hariya muri Matayo aho byavutse biti nahamagaye umuhungu wanje ndamukura muri Egiputa ni vyiza cyane nibaza ko arico nariko ndahiga nahamagaye umuhungu wanje ndamukura muri Egiputa rero namba uzokoresha iy'umwana rikoreshwa hariya yarisi yasubiye muri hose yabitavuga Yesu umwana wiwe yari Isirayeli umuhungu wiwe yahamagaye Isirayeli imukura muri Egiputa ariko byari bivize insiguro nyinshi no kubitahura kurushirije mu gihe byashika byashaka kuvuga kandi byavuga kuvyo kuza kwa Yesu guhambaye gusumba Isirayeli igihe yahamagara Isirayeli gusohoka ni byiza cyane rero tubona kandi yuko byari mu kuza kwiwe kwa mbere ntibyari ku munsi w'umwami byo si byo rero dusubiye muri Malaki reka tubanze dukosora ibi aza ku munsi w'umwami rero itegereze ukuza kwiwe kwa kabiri ukuza kwiwe kumwe no kuza kwiwe kwa kabiri mbega mwararonse kwiyumvira kwanyu kwa mpemu kwiteguye umurongo wa gatandatu ubu azorungika Eliya mbere umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba w'Uhoraho ibyo nibyo rero tumenye ko uwo atari Yohana kubera ko utari umunsi uteye ubwoba w'Uhoraho waliwo kandi ya kandi ntabwo yaturi yisi rero ibitegerezwa kuba yashaka kuvuga imbere ka canke ikindi ashaka kuzoza kuza kwa Yohana canke kwa Eliya ivyo sivyo kuko yavuze ati nzorungika Eliya kandi ngiye guturira isi yose kandi ngiye kuyoza gose kandi muzohonyora ku minyota yabo iyo ni nganje y'imyaka igihumbi turabizi ibisasu kirimbuzi bimaze kuyiturikira kigacikamwe ibice rero hazoba hisizo gororoka kandi hazoba umunsi uhambaye hano ku isi kandi ishengero rizoganzanya na Yesu ku imyaka igihumbi ivyo si vyari ku imbere y'uwo munsi uhambaye kandi uteye ubwoba wuhora igihe izoba igiye guturika nzobarungikira Eliya muhanuzi ivyo si vyo ntabwo rero vyashaka kuvuga Yohana umubatize muri uwo mwanya kuko umunsi uteye ubwoba wuhoraho ntiwari muri ico gihe imyaka igihumbi ibiri ibihumbi bibiri nyuma yaho ivyo si vyo rero itegereze umurongo ukurikira kandi namba uzoba umuvyambwe mu by'ukuri ubu yebu iri ni kete ry'urukundo kandi utegerezwa gusoma hagati y'imirongo hanyuma bikaboneka neza murazi ico nshaka kuvuga mwibuka uko kunavuze ivyanditswe Yesu yashimye Imana kuko yari yarabihishije abanyabwenge ku maso n'abahanga yabihishuriye inzora rero kenshi nagerageje n'umukenyezi wanjye igihe anyandikiye ikete ndashobora kubona ico ariko aravuga mu ikete ariko nsoma hagati y'imirongo kugira ngo menye ico ashaka kuvuga murabona kuko ndamukunda kandi ndazi kamere yiwe kandi utegerezwa kumenya kamere y'Imana no kuyikunda hanyuma ibyanditswe bika kugaragarira neza arabihishura rero itegereze umurongo ukurikira azo sanganya imitima y'abase n'iy'abana rero itegereze n'imitima y'abana n'iy'abase murabona rero igihe Yohana yaza nka Eliya yagarukanye imitima y'Abisirayeli imitima y'abana y'icyo gihe yakiriye ubutumwa bw'imitima y'abase kuy'abana ariko igihe azozira noneho ubu agiye kuzosubiza imitima y'ishengero kuy'abase abapentekoti raba biranyuranye hariya murabitahura rero bisome rero mwumvirize neza ubu akandi azosanga inganya imitima y'abase kuy'abana umupatiri ashaje yumiye ku idini agiye kubabwira ko yemwe Imana ishoboye muri aya mabuye ngakukuramwo abana ba Aburahamu ntiwiyumvire ko ashobora murabona rero agiye gufata umutima w'umutama wa komantaye wumiye ku idini maze ashira imitima yabo ku kwizera abana bari bafise hano murabona rero abo bose barabatijwe kandi barindiriye kuza kwa Mesiya ninde yaba yakuburiye warubyaro rw'inzoka guhunga uburake bwiye kuza yo mana we murabona yasanganye imitima y'abase n'iy'abana hanyuma imitima y'abana kuy'abase rero igihe uyu Eliya hambaye aza ku mpera y'iki gihe azokura ubutumwa bwa Pentekote ku bana bushire ku kwizera kw'abase kuko azoba ariko arabakankamira kuko batigeze bagumye ku kwizera nyene kwari hariya ku itanguriro amina Amina. Rero ndizera ko tubona ko azoba ari Eliya sivyo ubu turabizi kandi bitegerezwa ubu murabona umunsi uteye ubwoba w'umwami ntuzoshika nama nibaza nti mbega none uyu mugabo azoba umuvuga butumwa Eliya yakoze ibitangaza byose atigishije ariko igihe mwemu yiwe yari kuri Yohana yarigishije ariko ntiyakoze ibitangaza kuki Yesu yategerezwa kumukurikira yotegerejwe gukora ivyo ibitangaza kuko izuba ry'ubugororotsi izuba rasira yavuze ati rifise ugukiza mu mababa yaryo rero Yohana ntiyategerezwa gukora ibitangaza yatangaje gusa ukuza kwa Kristo kandi bobo ubu ni mwibuke kandi uyu Yohana canke uyu Eliya azoza ntazotahurwa azoba ari umugabo ahamba yafise inkomezi imbere y'umwami kugeza abantu biyumvira ko ari Mesiya by'ukuri kubera abakunzi biwe b'ukuri bavuze bati uri Mesiya yavuze ati ntibimbereye no gupfundura inkweto ziwe ariko azoza mu nyuma yanje kuko bari biteze rero kubona Mesiya bibaza ko Mesiya yari kuza igihe babona icyo kintu gihambaye kije hagati y'abavuze bati ni Mesiya Yohana yavuze ati jewe sindiwe mugabo azoza mu nyuma yanje yo mana we tahura rero abagenzi biwe bo hafi bazokwibaza ko ari Mesiya ubu ni muraba ikindi kintu kizocika uko biri azoza gusa imbere y'umunsi w'umwami rero ntihadutse umuriro ku isi mu minsi ya Yohana rero ni muri kazoza igihe yatse ubwa mbere yigishije yo vyonyine ukwa bwa kabiri azokwigisha anakora ibitangaza yuko Yesu byo Yesu Kristo yasezeranye ni byiza ubu reka turabe kamere ico bizoba kamere k'uyu muhanuzi azoza
All right. Now, let us look at the nature, what it will be, the nature of this prophet. That's coming out, we're satisfied.
Rero turahagijwe ukuntu umumarayika w'iki gihe cya nyuma yavugishijwe mu isezerano rya kera rera abantu. Ntibavugishijwe ico gihe
Paul,
Irene, ntibavuzwe ko imbere ariko iki gihe cya nyuma ku iherezo ry'ibihendu byose ku muhero w'isi kizoba ari igihe cy'igitangaza dufise imbere yacu. Rero uyu marayika w'iki gihe yavugishijwe mu byanditswe, ibyanditswe bya kera ku mpera y'iki gihe ni Eliya yasizwe ahambaye.
Beginning up of this age, it's Elijah, great anointed one. Now watch.
Rero ni murabe n'ubuhe bwoko bwa kamereri yazoba afise. Ubwa mbere azoba ari umuhanuzi w'urukukuri w'inkomezi ku ijambo ry'Imana, nk'uko Eliya yari umwizigigwa na Yohana yari umwizigigwa. Ivyo ni ukuri, akora ibimenyetso n'ibitangaza, azogarukana imitima y'abana ku kwizera kw'abapentekoti base, azokwanka amadini nk'uko Eliya yabikoze. Ivyo ni vyo azobikora. Nibaza ko twashize ibintu byose ku mugaragaro kubimwerekeye ubu, kuvyerekeye igihe azozira, azokwanka amadini Eliya yarayanse kandi na Yohana yaranse amadini. Yohana yavuze ati ntuze. Iyumvire rero, dufise Aburahamu sogokuruza wacu, mwebwe Bafarisayo n'Abasadukayo, mwebwe migwi y'inzoka, inzoka mu vyatsi. Ayandi majambo ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Eliya yavuze ati bose barazimiye, umwe wese muri bo, nta n'umwe yasigaye atari jewe Mana we. Azokwanka kandi abagore bivyigenze, Eliya yarabikoze. Yezebeli, uko ni ukuri, Yohana yarabikoze, Herodiya, bombi abo bahanuzi, yamhemu nyene banse amadini y'isi, shengero ry'isi banse, kandi kwishira no kwizana s'abagore beza bobo. Ikintu kinaka mu vyiyumviro vyabo carasemereye kigwanya ico kintu. Yezebeli yashaka umutwe wa Eliya kandi yaragiye kuwukata, kandi yarakase umutwe wa Yohana. Herodiya yarabikoze. Abo bombi, uwo muhanuzi azoba uwukunda ubugaragwa nka Eliya yabaye mu bugaragwa wenyene, Yohana mu bugaragwa wenyene, hanyuma turazi yuko azoba ari Eliya. Ni vyiza. Kandi umuhanuzi ni we wenyene uzogumana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ego, azogumana naryo ijambo ryose ku ntumbero y'igihe. Kugarukana ukwizera kw'ishengero rya Efeso vyose vyaratakaye igihe ukwizera mu ishengero ryari rifise urugi rwuguruye rwashizwe imbere yaryo, hanyuma bararwanka. Si umuntu yize. Eliya ntiyari umuntu yize w'itishubi. Yohana ntiyari umuntu yize. Luka 1:67, Bibiliya ivuga yuko yari urya mwana yari igihe yavuka, yagiye mu bugaragwa, yagumye mu bugaragwa gushika munsi wo guserio yaserukiye Isirayeli. Uko n'ukuri rimwe Luka 1:67 gushika 80, namba mushaka kuvyandika. Uyu muhanuzi azoba umuntu w'ishavu. Eliya amaze kugira igikorane gihambaye nta muntu yashobora guhuza na we. Eliya yagize ibihe by'intege nk'igihe yasohoka Eliya yamanuye umuriro uvuye mu ijuru, hanyuma turira ibicaniro byabaye ari n'ibindi byose, yirutse mu bugaragwa amaze avuga ati mwami simbereye gusumba basogokuruza banje, ndeka mfe. Ibyo ni byo. Kandi Yohana yinyegeje munsi y'igiti cy'umurotemu kandi nyuma y'umuvyuro uhambaye. Rero yashatse gupfa. Kandi Yohana igihe bamushyira mu ibohero y'umugore yanduye yicaye hariya, hanyuma arashavura, nibaza ko yuko pambere canke umwe muri bo yavuze ati ijisho ryiwe ry'inkukuma ryaragaragajwe mu ibohero, yararungitse bamwe mu bigisha biwe. Hanyuma rero yavuze ati hariho umwagazi w'intama w'Imana ukuri caca bari mu isi. Yohana yabonye inkingi y'umuriro yene na hejuru ye nk'inuma, hanyuma iramanukiza kuri we irabishingira intahe byose, kandi yavuze ati nguyu umwagazi b'intama w'Imana hanyuma yavuze ati ntegerezwa kubatizwa nawe none ni kukuje kuri jewe Yesu yavuze ati bikunda ubu yariko bamushikiriye mwibohere yaciyacika intege buno nyene murabona byari bigoye ntiyashobora gutora kwa ariwe nuko bamaze kumushira mwibohe yatumye ati ni mugende kumubata nimba ariwe awundi canke twotegerezwe kurindira uwundi neza na neza nkuko Eliya yakoze murabona kwa kundi nyene we nk'umuntu atakaza umunezero wiwe n'ingoga rero turamwumviye ikigongwe kuko turazi icarico ni byiza ubu buku ishengero kugaragara kwiwe byoba byinzi bindabiretse kugaragara kwiwe ishengero igihe yimenyekanishije uyu Eliya hambaye uwo Imana izoturungikira igihe azokwigaragaza nk'uko Eliya yabikoze ishengero ryari iteguriye kubohorwa ryakuwe mu maboko y'ubupagani uko si ukuri igihe yaza hariya hanyuma yavuga ati turaje kwereka Imana iyo ari yo Eliya yaho yaboho ishengero kandi Yohana nk'uko Yohana yagize yavuze ati igihe yabona Yesu yavuze ati ntegerezwa kuza ha kuja hasi kugira ngo we aje hejuru Yohana yatanguye kwigisha yimenyekanishije gusa imbere yo kuza ku mwami kwiherezo nyine n'ukugaragara ni byiza ubu tubona yuko Eliya yategerezwa kube kwerekana kino gihe kuri rino shengero kwerekana yuko yari Eliya Eliya inyuma yaho yategerezwa gutanga ubuhanuzi bwiwe Eliya ntiyategerezwa gupfa yarahinduwe hanyuma jana hejuru ajanwa hejuru mwijuru ikigereranyo cishengero kwiherezo ryuyu Eliya azoza kwiherezo ryiki gihe ishengero rizegenda mwizamugwa ridaciye mu gitutu curupfu rizoba rizamugwa ndizera umwe Eliya hambaye wawunda hambaye agira azoba wawundi Eliya yasizwe yavugishijwe kubw'iminsi yanyuma mina nibaza kwa zoba ari niyaza nibaza kwa zoba niyaza umumarayika canke intumwa kwishengero ku minsi ya nyuma umuntu yanswe asutsuguwe uko rino shengero rizoba ryinjiye kandi byamaze kwinjira nibaza ko Eliya yasezeranywe muri Bibiliya nibaza ko uko dushobora gutahura ibyo umwe Eliya niwe yari yarasezeranywe muri Bibiliya kuza muri kino gihe muravyizera ibyo Mubu mureke duhindukire mu gihe cya Laodikia kandi turaja kubona icyo umwami wacu aja kutubwira rino joro kubijanye na Laodikia Laodikia ni byiza intasho kwishengero mu marayika w'umwami umurongo wa 14 gice cya gatatu cy'ibyahishuriwe Yohana wandikira mu marayika w'umwami we wishengero rya Laodikia utu wiyita Amina icyabo nacyo kwizigirwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ibyaremwe n'Imana aravuga ibi yo wa mana twaronse byose yaba twari dufise ijoro ryose kuri iki hariya ukuntu umwami yobiduhishuriye nimwitegereze Amina n'uwe uwanyuma yagaragaye hose kandi ibintu bitandukanye ariko ngahariho igihe cyanyuma cy'icengero havuga ati ni jewe iri ni iherezo ni jewe uwanyuma ubu kwerekana yuko yari uwa mbere naho nk'uko yari ni witanguriro ry'ukuremwa kurema kw'Imana yo murabitahura murabona ni gute Imana yari kurema namba rimwemu yari kubishobora gute we n'uhoraho yaremwe ntazokwigera remwa kuko yari Imana ku itanguriro ariko ni wari ku itanguriro n'ukuremwa kw'Imana yari Yesu Kristo igihe yagaragara igihe Imana yaba muri we ni caremwe c'Imana yo mana murabona uwa mbere n'uwa nyuma amina itanguriro n'ukuremwa kw'Imana n'ukurema kw'Imana igihe Imana yiremera umubiri yaje hano ku isi hanyuma iba muri we iryo ni ryo tanguriro ry'ukurema kw'Imana murabona yo mbega si byiza ubu tubona ubwa mbere yerekanye ubumana bwiwe nga ni jewe mushobora byose ni jewe nariho ndiho kandi ngiranze ushoboye byose ku ishengero Efeso yabivuze inshuro zitatu mbega n'ukuri bida bibandanya gushika mu gihe cya Laodikia kandi yavuze ati ni jewe Amina na ruwa mbere ngahia inyuma ni jewe wa nyuma gushika ngaha kandi ni jewe itanguriro ry'ukurema kw'Imana tubandanije mu bihe by'ishengero tugira turonke muzomenya ko ndi Imana Imana yaremwe mu ishusho y'umuntu ni jewe itanguriro ry'ukurema kw'Imana Amina ivyo vyo ntumwe mu presbyterian ako mindi uru mwiyumvire gusitanguro ryo kurema kw'Imana ubujewe yo ukuntu nkundi ivyo irema ry'Imana igihe Imana yaremwa igihe Imana yambaye umubiri muri Yesu Kristo hanyuma iba muri twebwe ubu igice gikurikira coba kuyandi mashengero kubwira ariko ntiyabwiye rino shengero yarafize ico ryaryagiriza sico yarisaba ntiyigeze arisaba ikintu na kimwe kino giye cara odikiya hamwe n'umuco wose wari wo bari bafise akandi basubiye inyuma kuri wo ntibari bakenye ico basabwa bari bakenye gukankamirwa kandi barabironse yarafise icagirije kuri rino shengero sico yarisaba ubu nshaka gusoma umurongo wa 15 na 16 rero ndazi bikogwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire ico mpugakonja canke ukabira muyandi majambo ntube gusa kazuyazi nuko rero kukura kazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe cyigishijwe mbega iryo niryo tegeko uko n'ugukankamirwa kuri kino gihe cya Lawodikiya kitubaha Imana ni kintu kibi cyane ku murwi wose abasigaye bose muri bo bari mu mibabaro n'ibindi byose bari bafise nta kintu bari bafise bari bakene bagerera hirya no hino mu nshato z'intama n'iz'impene kandi baranyazwe hanyuma bacibwa amazozi kandi baraturirwa gushika bafe kandi babaha intambwe zikabarya n'ibindi bintu byose kandi bagumanye ukwizera kandi uyu murwi n'abatunzi kandi naco bakenye n'ibindi bintu kandi ni maraya uko n'ukuri ubu dufise ikigwa kinini ya cyane ndizeye yuko umwami dufasha muri byo yavuze ati kuko utabira canke ngo ukonje urakazuyazi nk'amata murabona amata kenye ni meza sivyo amata ashushe ni meza kuri mwebwe ariko amata yakazuyazi atumudawa ni mwibuka ijoro rimwe nararwaye hepfo ku ruzi haraheze nk'imyaka 25 nari mu bwato butoya nabwana bahariye hepfo nararwaye kandi baraje ba muranganja njana hariya kwa docteur Isle yavuze ati habaye iki navuze nti ndarwaye kumushishito yavuze ati nywa ikirahuri kimwe cy'amata y'akazuyazi yo mwere data amata y'akazuyazi yatumye ndawo ndwara rero naranyoye ibyari mu nda bye naradashwe ibyari mu nda byose ubu Imana yavuze iti coma ugakonja cyangwa ukabira cyane kandi ukaganya ube ugakanya ube kimwe canke ikindi ntuba kazuyazi kukutuma ndwara uko niko kino gihe cishengero kigirira Imana irayirwaza irayigwaza murabona ntube nubire canke uba kazuyazi akanya canke ushuwe kuko utuma ndahwa ugukanya kwishengero rya Anglikani mu minsi ya John Wesley kwara mwirukanye kugira ntagira igihe korana hariho hose kuko hari hakanye hakonje gukanya kwishengero rya Methodiste kwatumye William Bofa bumuko rokora shushe w'inzobe murabona Imana yavuze ati nimba utazoza ngo wihane nzokuraho igiterekwa kwa mataranzo gikuraho ndagihe uwundi muntu munaka rero igiheshengero rya Methodiste ryanse kwakira ukwezwa kwa John Wesley William Bofa yajazananye agakiza ka gisirikare atakwabandaniriza ku ibyo n'ukuri kuki barabitunganije neza na neza nivyo hashinzwe idini muri ivyo kandi Imana yavuze ati ndankico kintu rero William Bofu yaraje kandi arabifata n'agakiza ka gisirikare hanyuma yakoze iki cyakintu nyene yaragarutse no kongera kubitunganya kandi nyuma yaiwe haje abakampebert yaje ba hamaze igihe hanyuma haza John Smith ari kumwe n'ababatiste kandi hanyuma y'ibyo haje abanazarayi nyuma y'abanazare haje penekota abanazarayi bakoze iki bitunganije ubwabo mu nzira imwe bashize idini haje iki muri ico gihe amashama abiri mato mato cyacu God nabandi bakuriye iyo bakoze iki bashize hidini haraheze barigira hashize igihe abapenekoti baronse imvura y'umuhezagiro hatebye bakoze iki bashinze idini rero yarabaretse baragenda ivyo n'ukuri ubu tugiye kumanuka hepfo ya hano ku mperu uraronka ikintu ngira kiye kamaro ico kuri mu minota mike byiza cyane ni byiza gushaka ushushe canke ukanye kimwe canke ikindi ntubakazuyazi nuko ntiwe wigira ikintu dafize cyanke nguze mu muriro w'Imana cyanke ngo usubire mu idini mu ntube akazuyazi ikintu kimwe ubu ni cyakindi nyene cyaba mwaya mashengero hano agashaka ko uba udakonje cyanke akonje we nkakunda akazuyazi ivyo nivyo yashakiye Pentecote mu gihe cy'akazuyazi barakiriye piano igihe kimwe n'ingoma nkeye n'umudya mutoye kugira muronke umuziki ukwiye umuntu munaka yarahagurutse nubwo kubu murabiza avuga ikintu nka Imana ishimwe haleluya kandi umuziki waragabanutse ubu yo mana we byasa nkibirwazi Imana mu nda yayo murabona uhu ni byiza cyane nta bintu bihambaye byabaye muri icyo gihe nk'umuvyi urushushe muri bo ariko baronse byinshi bigoye ikora mu ishengero murabona kubera ko barabatunzi kandi yo mana we bishize hamwe maze baca bagira ibikorane binini ya n'ibindi bindi bagize ibihe byiza muri iri shengero ivyo ni ukuri ariko byose bigoye ikora ariko nta muvyi uru wa Pentecote murabona murabe ngaha icyo yavutse ngaha murabona ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubiri icyo mugakonje cyangwa ukabire rero nuko rero kukura kazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe murabona rero yavuze ati co mugakonja canke ukabira kandi kuko utameze uko ntegerezwa kukwikura ko nta kindi kugura kugukura mu kanwa kanje ubu bari bafise amahera menshi bari bafise inyubako nini yabari bafise ibintu byinshi bibandanye ariko ntibari bafise ubushuhe bwa mpemuyerayo bari bafise ama uburyohe bwo gukora yo mana we bari bafise ishengero ryunze ubumwe muhungu bari bafise inyubako nini ya gusumba izindi batigeze bagira kandi ibintu bibandanye ariko nta mpemuyerayo murabona ivyo ni vy'Imana yarungika ishengero mpemuyera ubu turabandanya muri uyu murongo wa gatandatu bari bafise ubwoko bwose bw'imingi yo dufise uburyo bwo gukora buhambaye bw'ivyo shirahamwe ryo gufasha abatamakazi n'umukino munaka w'amakarata w'abagabo n'umukino wo gutigita kw'abagatanu mu ijoro n'umukino w'umupira w'amaboko bita basketball ko wiyinga ku muhingamo nayo umukino w'umupira bita basketball ku munsi n'uyu nuriya kandi yo duhejeje kuronka ishirahamwe ry'abagabo buryo teri nkuru kandi yo dufise ubwoko bwose bw'ibintu ndababwire riruzu ya mashirahamwe imigwi no gukubita imiziki n'ibindi ariko nta bushuhe bwa mpemuyera murabona mufise ubutegetsi buniniya ariko nta kintu na kimwe mufise cyo gushusha muriko murishusha n'isi ariko atari n'Imana niyo mpamvu muri akazuyazi yo ufise abanywanyi benshi gusumba abo wigeze kugira atankeka muhungu yemwe twarenze umuriyoni muri 44 ni kumubatista avuga ariko ariko waronse iki uburyo bunini yabwo gukora neza mu ishengero rimwaho numvise ivyo bivugwa bategerezwa guheza igikorane mu minota 15 gwaka ry'umwungere ngo asohoke n'abadiakoni bose n'abandi bose bo muri bo kugira ngo anywe itabi hanyuma garuka ubugira kandi murabona ngivyo bibiricira kwiteka kumugaragara ikintu nkivyo ni mwica uno mubiri abaganga bakira kwiteka kandi bavuga bati huzuyemo kanseri hanyuma bakaja kwira radio maze bakavuga bati akayunguruzo k'umuntu yiyumvira nkuko Billy Graham yavuze ati n'umusazi kubona yiyumvira uko ubwa mbere akayunguruzo k'umuntu yiyumvira umuntu yiyumvira ntiyonye itabi na gatoya ibyo nibyo uvyiyumvira kabiri ariko abwira abagore ko biyondesha neza murazi ku buryo bashobora kwambara bamwe muri ubu bwoko bushasha bw'impuzo bafise muhungu biradandaza abagore benshi banywa itabi gusumba abagabo ubukani umugore azonywa ama sigareta tatu mwanya umugabazo banyoyi ivyo nivyo neza na neza kuko ashaka konda ntatahura yuko igitundu na kanseri nivyo bintu bimugira uko gusa mwishusho yuruhinja rwinjira namwo rukamudya gutya rukamwica nta kintu cova mwatari kibivyo nivyo murabona ariko ivyo ni nikai nakayunguruzo ko umuntu yiyumvira aha yo mana we oya 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 niko bavuga ariko dufise mwene data Braname ndabitwenze dufise ibikorane bihambaye rabi ivyo Billy Graham yagize mu gihugu cyose yo atangiye ku buryo bwo gukora bunini yabahakazi abavuga butumwa barahemba barongozi bindirimbo ego mu barahe barahakazi abavuga butumwa babo yemwe muzompangahe ni naza kurongora urya mu vyuro yemwe namba mudashobora gutanga ibihumbi by'amadorari menshi ane sinzoza na gatoya ivyo nivyo kandi ninde mugiye kuzoreka ngo arongore indirimbo yemwe mugende muzakumuhe akaza kanaka n'umurongoze w'indirimba ahambaye mu muhakaziko azokwega igice cy'umugwi wanyu azobikora wenyene abarongoze b'indirimbo bahembwa abavuga butumwa bahembwa yemwe bigeze ahantu yuko gukiza ubugingo byabaye rutandazwa gukiza ubugingo sakazi kishengero n'ubushobozi bwamuhemuye mu ishengero gukiza ubugingo ntibigura matahera oya mugenzo ya ivyo nibikogwa ibikogwa bikogwa abavuga butumwa bahembwa barongoze b'indirimbo bahembwa imigwi y'abaririmbyi ihembwa ikindi cyose imana ntishaka ibyo byose nibikogwa imana ntishaka ibikogwa ishaka mpemuye rakorera muri wewe ibyo nivyo umurongo wa 10 niri kuvuga akukuvuga utindi umukire ndatunze kandi ntacho nkenye ntumenye yuko ari wewe mutindi yo ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyu ugenda menya biyumvira yuko barabatunze iyi pentekoti muri iki gihe cya nyuma cy'amashenge biyumvira kandi ubu biboneka ko ari abatunze ego mugenzi n'abatunze imwe yumvira gusa ishengero uko ryari rimeze haraheze imyaka mikeye baja hanze mu mfuruka bagenda bavaha baja hariya bagize ibihe bigoye ariko ubu bakise zimwe mu nyubako zinini ya gusumba izindi zibaho murabona aho ba Assemblies of God ngaha bahora baronka ikibanza cyabo mu nyubako isanzwe yimbaho ikintu nk'iki ngaha none ubu baduze inyubako y'amadolari amamiliyoni 6 kandi bavuga bati Yesu araje ubunyene ibikorwa byanyu biragaragaza yuko mutabyizeye n'uburyarya bubaka inyubako z'umuliyoni w'amadolari n'ibintu nk'ibyo kandi bavuga bati Yesu araje ubunyene n'abamisiyonari bakeyi ku rubuga batagira ibirato ku birenge byabo abamisiyonari nyabo batinya Imana atabirato ku birenge byabo kandi babeshwaho n'ingero zibiri z'umuceri ubumwe yinga barya kabiri imwe yinga kugira ngo bacane ubutumwa bwiza mu ashamba n'ibintu nk'ivyo kugira ngo bashushire bene se natwe twubaka inyubako z'ama miliyoni 6 y'amadolari ishengero rifise amadirisha y'ibiyo binini yabitatse n'ibindi bintu kandi bakayishira kuri ivyo yo mufise n'amahera menshi cyane gushiraho rimwe na rimwe bafise amashira hamwe y'ingurane mu mashengero yabo ivyo nivyo umuganga hariya wo gusuzuma bavuga butumwa babo cyangwa abamisiyonari babo kandi umuntu kanakashaka kuja ku rubuga bamuha umuganga kumusuzuma kugira ngo barabe namba a cyangwa umuganga w'indwara zo mu mutwe kugira ngo arabe namba yo namba mu mutwe afise igipimo cy'ubwenge kimeze neza murabona mwe muyera suzuma ivyo ntukeneye umuganga w'indwara zo mu mutwe ari kumutunzi kandi ataki ntakenye yo atanke kamufisa maherame urabiye inyuma ubutunzi bwinshi bafisa inyubako za zinini ya madirisha zibiyo bitatse n'abavuga butumwa b'imvuzi yo manawe ndababwire by'ukuri b'imvuzi bashobora guhagarara maze bakavuga ijoro ryose kandi ntakintu bavuga murabona iyo baje nshaka kuvuga nk'ibintu bitotegerejwe kuvugwa murabona barahana guhaguruka kandi bimwe muri ibi bintu kandi bakavuga bikeya muri kuno kubini binuriya kandi murazi uko bimeza baririmbye bahembwa ivyo nivyo nivyiza ariko baza kuri arutari abavuga butumwa b'imvuzi namba batambaye ikosi timi imeze ukuntu nikoro rihindukiye n'ubwoko abuna akabwikoti risongoye inyuma nk'umurizo yemwe ikoraniro ryabo ryumva ritamerewe neza kandi abo baririmbyi baza hariya abo bagore b'imishatsi migufi ya cyane yetse bera amaranga ahagije gusiga iraro mu maso habo ubwo nyene bakimara gukura irya kanzu bambara amakabutura n'impuzu z'abagabo kandi bibiri yavuze umugore yambara impuzu y'umugabo n'igisesema mu maso yayo bitembera mu ibarabara amazuru yabo bayararitse inzu imvura iguye batwarwa bayetse bera ibikakisha baba manyama buzu y'ishavu niyo mpamvu tutagira umuvyura n'imashini niniya yo gukora ibikorwa yo woshobora kuba ufise ijwi nk'iryo mu marayika mukuru kandi Imana izotuma ubazwa kubw'ibyo aba ba Elvis Presley n'abandi ba Ernie Ford cyangwa icyo babita cyose ngaha n'aya majwi meza kandi bayakoresha kubwo umurwani z'Imana yavuze iti nzobibaharura ko iyo niyo mpamvu nubaha impumyi Fanny Crosby ntiyigeze agurisha ingabire yewe mu isi yayibikiye Imana benshi muri abo bantu babaririmbyi bazwi kwikora mugaho muhogo abagabo bimvuza abagabo bahambaye nibindi mu gishingo cyo gukoresha impano yabo kubyimana umurwanize yarababononye kandi bari hari yabamukorera abakuru abakuru biradio bimbonesha kuri bigurisha hanze hanze hari ya nisi mu gishingo cyo kubihimana bamwe muri bo baza mu ishengero bambari kanu nziza nini yabakaza hariya maze bakaririmba kuriya hanyuma bagaca basubirayo maze bakaririmba rock and roll ijoro rikurikira nk'abaririmbyi tuza abanywanyi b'amashengeramwe baja hariya maze bakabakorera amafoto ama sinema bakaja hariya maze bakaririmba rock and roll abami ba rock and roll kandi bakavuza baba kavuga basengo basenga na uru uburiganya bwo mu rwanizi umugabo umwe yarafise ubwenge bukwiye nga bivuga ko yaragiye kumwe mvuga butumwa yaza kuwinga mu gitondo maze akavuga ubutumwa kandi rero yagenda hariya akandi yaja kunsamiriza maze akaririmba indirimbo za rock and roll n'ibintu byose nk'ibyo rero amaherezo yafashe inkoho maze aturitse ubwoko bwiwe nduba hawo mugabo kuba yarakoze ibyo n'ivyo ibyo n'ivyo yarafise byinshi yarafise ubwenge nk'izo ngurube uko biri kose igihe mu rwanizi yazinjiramwo zirutse zija mu mazi maze zisoma nturi abantu bamwe nta nubwo bafise ubuga ubungana gutyo ndazi mu ndanka gukara ariko mwene data mushikanje utegerezwa utegerezwa kwinjiza ikintu nga kugira ngo ugitume gifata uyu niwo munsi tubayemo ndibaza namba Yesu yise Herodi mbwebwishaje na Yohana yabisa abana b'inzoka ni byiza cyane bafise inyubako nini y'amadirisha afise ibiyo bitatse abavuga gutumwa b'imvuzi abaririmbyi bahembwe yego mugenzi mbega baronse mwiki mbega hari mwiki nta na kimwe cyampemu yera wear shorts and come in and sing in the choir barahaguruka hari yamaze bagasohoka bakandi bakambara makabutura maze bakinjira kandi bakaririmba mu migwe wo kuririmba wewe mukindi w'indyarwe go mugenzi ivyo nivyo kandi wewe muvuga butumuja mu gikorane kuko abaguha amahera menshi kurutuko ababikora handi hantu wewe umuhimbiri ntubereye akuba kuri arutari ivyo nivyo amahera namba mudashobora akumvikana kubihumbi byinshi cyane by'amadorari yemwe ntidushobora kuza abatunganya ibikorwa byacu bacu bacu bivyo bintu bizoza mu micungararo namba mushobora kuronka ayo mahera tuzoza namba ntashobora kuronka ubwumvikane nahaba n'abantu bose sinzoza namba abantu bose badashobora kumvikana neza amashengero yose kuburyo nzoronka amahera menshi yo kuriya amadeni yanjye sinzoza mwene data umuntu nyawe w'Imana yogenda ari uko mpemu yera murongoye atarabyikiri hariya mu mashibikanwa naho yotegerezwa kurya ibisuguti no kunywa amazi agaragara ibyo nibyo n'umukozi nyawe w'Imana ariko abantu bibohera kubiganiro by'insamirizi n'imbonesha kure n'ibindi byose bitandukanye byo mu isi gushikaho bategerezwa kuronka amahera nkayo ibyo nibyo zana neza murabona ibyo si iby'Imana yavuze ati yo uratunze ntacu Kenya tankeka ariko ikintu nyene ngo ari ukeneye ntacu wari ufise nivyo nivyo ariko ntiwabimenye murabona aratunze ntacu Kenya barahembwa kugira ngo bakore ibintu bakora umukino w'amakarata yo uvuga uti dufise amakoraniro manini yayo atankeke go mugenza amakoraniro manini ya gusumba yandi yemwe murazo mukuru w'igisagara aza mu ishengero ryacu ivyo nivyo yemwe murazi nakananaka iyo baje mu gisagara baza mu ishengero ryacu dufise abantu bakomeye mu ishengero ryacu ego kandi mureka bora bera bakenye baze mu ishengero kandi nagatukisha kuri mwebwe nta nubwo mushaka hariya mufise ubwoko k'umuntu munaka aja kuvuga amina mu gihe muri ko muravuga ubutumwa nka wa mupfaso ni muto inasoma igihe kimwe mu gitabo gitoya ngaha yaje mu ishengero abana biwe yari yarabaretse mu ishengero ry'imigenzo ya kera hariya kure mu ishamba ahantu hanaka hari abantu bubaha imana byo kuri rero umuhungu kari muto yinjiriye umunsi umwe maze yabira uwo mukobwa yavutse ko yari munywanyi w'ishengero ryo hanze murazi rimwe mu mashengero manini yari ryo dini nyene mu gisagara rero yabwiye nyina ko yari mu Kristo kubwivyo yabiri uwo mukobwa maze amujana hanze yemwe amaherezo ya mucu kiyamu acukije ku ishengero ritoya rya kera ryo mu gihugu ku misozi gushika nkaha ayiri ishengero ryiza rihambaye ryizina rimwe ariko hari yabari bafise mpemu yera hano nta kintu na kimwe bari bafise kubwivyo rero igihe binjiriri ishengero rihambaye ahambaye rinini yaryiza rero nyina we yavuze munsi umwe ko yaje kuraba umukobwa wiwe yemwe bibajije mu isuko bo mugira rero igihe yazayasa n'ikintu kinaka kivuye mu gitabo cy'ibisigi yambaye imwe muri ayo makanza afise ikoro riraba hejuru murazi kandi yamaboko maremare y'imishatsi yiwe isoko jiraba inyuma mumaso yasa n'igitunguru batonoye gutya isokoreje inyuma murazi rero yaje maze avuga ati yemwe haleluya mukunzi mumeze gute mwese yemwe yavuze ati ejo mu gitondo ni kuwiyinga ati muzogenda mwese mugikorane sibyo umugabo yavuze ati mbega turamugira gute yavuze ati ntidushobora kumutwara hariya ameze kurya kandi yavuze ati yemwe sico sinzi icyo nkora yemwe yavuze ati mana ndakubwira tu yeo niko yavuze ariko mukunzi sino shobora gusiba ishengero atankeka hariyo ishengero rinaka ngafi hare yo yavuze ati hari ndyo nabonye hariya mu mfuruka y'ibarabara hariya nzoja hariya nyene kandi yavuze ati yo yemwe tuzotegerezwa gukora ivyo nyene rero igihe binjira baramu tsebiyinjira ubwa mbere murabona yabatera isoni nguyu ajabutse ibarabara n'irya jipo ntoya murazi na bibiliya yiwe mukwaha yemwe mwene data izina ryiwe nkumbure ntiryari muri hozo huzi hu ariko ndibaza yuko izina ryiwe ryari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ivyo nivyo nyamukuru igihe njinjira mu ishengero yicaye inyuma hariya bamutereye intebe murazi rero yuguruye bibiliya maze atangura gusoma kandi bose batanguye kuraba iruhande yiyumvira ikintu cya keri kitabaho cyicaye ahanaka baraba ahantu hose gutya yo mana we bambaye impuzu zabo zose nziza murazi ikigereranyo cya Laodikia n'impuzu zabo nziza n'ibindi barambye baravye inyuma maze babona uyu muvyeyi mutoye yicaye hariya yamwenyuye cyane murazi asoma bibiliya ego kandi umwungere haheze akanya bamaze guheza ibintu byose ibindi amaherezo yari afise nk'iminota 15 yo kuvuga rero yarahagurutse maze avuga ati umwami ni mwiza yavuze ati imana ishimwe ivyo nivyo haleluya hanyuma abantu bose barehura amoso ziyabo kwinde nk'idendo baraba hirya no hino uwo yariwe kandi rero haheze akanya yavuze ati abakristo bo mu gihe cyose bategerejwe kuba intwari abakristo bahambaye beza cyane ikintu nk'icyo yavuze ati imana ishimwe ivyo nivyo kandi baravye bose iruhande kandi we yaravye inama yiwe y'abadiakoni hanyuma inama y'abadiakoni yaronse iciyumviro bagiye inyuma maze bafata wa mugore mutoyi mu kuboko hanyuma bamujana inyuma y'urugi baturiko uraciramwo umwungere mwarapfuye kandi ntimubize goyo mbega amadirisha yanyu y'ibiyo bisharije azoba maririki intebe zanyu nziza z'imidoni ikora niro ryanyu ryose rininiya muriko muraja neza ikuzimu nk'intama mucari cayo kuko namba mudafise mpemu w'imana mwarazimiye kiretse mu vuso bwa kabiri ntimushobora kubona ubwami bw'imana ivyo biraruhara ivyo birarura ni nkuko nahora mfata amavuta y'ikibonobono navuga nti mawe sinshobora kuyihanganira yavuga ati namba batakurwaje bitakurwaje ntacyo bizo kumarira rero nibaza yuko ari cyo kimwe kuri ibi navyo yo iyo muba mwovuganye nabo yo inyubako nziza niniya n'ibindi yo baba uja mu mashengero yabo bishitse kwavuga uje mu mashengero yabo maze uvuga uti yemwe ndababwire muri abapentekoti yo nkeka turi abapentekoti muri zero kuvuga ubwa kabiri ego yemwe shaka kubereka ikintu kimwe yoraba iyi nyubako urazi inyubako zingahe igiciro cy'iyi nyubako byatwaye bitatu muri bine by'amadolari kugira ngo yubakwe murazi ntibyahora bimeze gutya twahora turi hariya mu nzira kandi muraba iruhande murabona ibi bintu byose bihambaye bafise ego mugenzi hanyuma rero bavuga bati yo dudufise ibi bintu byose bininiya ariko nta mutwaro bafise w'ubugingo bwa zimiye bashaka iminsi yose kukwereka igitigiri cy'inyubako bafise raba igitabo cy'ishuri ryo kuwiyinga ukuntu ari kinini ya mbega ibyo bimaze iki namba badafise mpemu yera abakire bateye imbere mu butunzi ntacyo bakenye ivyo nivyo yavuzemwe wiyumvira ivyo ariko ntuzi yuko uri umworo umutindi wafutanye impumyi ugende amenya kandi ntavyuzi murabona nivyo yo atankeka bavuga bati mbega urazi twahora tu urusengero rutoya twahora dukoresha ruri iruhande rw'inyuma ruri urunirwo runini y'ubu kandi ndababwiye nta mutwaro w'ubugingo ariko bitegerezwa kubona ko ibi bintu byose byitwaweho imfashanyo z'abapfasoni n'ibi bintu byose bindi byose bitegerezwa kwitabwaho ariko nta mutwaro w'ubugingo bwazimiye. Yo umuntu niki niki irishengero ryaguyemwo. Nta mitwaro bari bafise y'ubugingo, ariko bari bafise umutwaro w'ubutunzi. Ivyo nivyo bari bafise umutwaro utariwe, bari bafise umutwaro w'ubutunzi bwabo, ariko atari umutwaro w'ubugingo bwazimiye. Ivyanditswe bivuga biti ntibari baziko barabatindiyo, bafutanye n'impumyi. Biyumvira ko boshobora gufata amahera maze bagahindura isi. Yo iyo tuba twoshobora gushiraho umugambi ku buryo twoshobora kuronka amahera menshi ngaha, ndizera ko twoshobora guhindura isi. Iyo bamwe mu bantu batunze mu ishengero ryacu, mwene data Branham, iyo tuba twoshoboye kubatuma baterera, kandi ndizera ko twotangura ishyirahamwe ryo kugenda mu mihingo yose kandi rigahindura isi, twoshobora gufata indege maze tugakorora ibitabu hose muri Afrika n'ibindi nk'ibyo. Iyo tuba gusa tworonka amahera, mwene data, isi ntizohindurwa n'amahera, isi izohindurwa na mpemu yera. Ukuvuga ubutumwa kuzuye inkomezi za mpemu yera n'umusaraba, bizoba ikintu cyonyine kizohinduriza umugambi w'Imana. Si amahera, ni mpemu yera. Uwo niwo mugambi w'Imana ku gihe cy'ishengero rya Laodikea cyangwa ikindi gihe cyose cy'ishengero. Ego mugenzi, bashaka mpemu yera yo, bavuga bati turi dufise inzahabu. Yari inzahabu nibyo, ariko atari ubwoko bwiza bari bafise inzahabu nyinshi, ariko atari ubwoko bwiza. Ubu niko bari bategerezwe, bategetswe na Yesu. Ndazi kuyuko ari umutunzi kandi ufise inzahabu kandi atakintu kenya, ariko ndakugira inama, ngureko inzahabu yakuwe ku inkamba n'umuriro. Ubwoko butandukanye bwiza habegwa inzahabu yagejejwe n'itanure ry'umuriyo, yaciye mu muriro w'urupfu, yaciye muri Karuvariyo, yabisohotsemwo. Mwinshi muri izi nzahabu ufise yaraserutse, izoherengetera, izogwa ingese. Namba ushobora kwandika ibi, Yakobo wera, Yakobo gatanu rimwe kugera kuri kane, kandi uzotahura kwicyo ari cyo. Havuga hati enda rero yemwe batunze ubu kukuza k'umwami, nimurire muboroge, kuko mugira mufutana inzahabu zanyu zagwiriye ngese muri mwebwe. Murabona n'ubwoko bw'inzahabu, ariko inzahabu Yesu atanga ni mpemu yera. Amavuta y'inzahabu ya mpemu yisuka mu mitima yawe, kandi yo mana we, ndakugira inama, uzugura inzahabu kuri jewe. Namba ushaka kuba umutunzi, yo ego vyongeye bari mpumyi. Ubu n'uburyo bubi bwo akubaho. Sinibaza ko aba bakristo bari mpumyi rwose, nk'uko batari bwarwanye indwara yo kutabona ibiri kure. Niba za ko bari barwaye iyo ndwara, ikintu cyonyine bashobora kuraba yazari inyubako zabo zininiya, ikintu cyonyine bashobora kuraba ryari ikoraniro ryabo rinini, ikintu cyonyine bashobora kubaraba. Wari umurwi w'abaririmbyi bambaye bwa nk'abagiye mu birori, berwi n'intambo by'isi zose n'amakanzu maniniya n'ibindi bintu. Nibaza ko bari barwaye indwara yo kutabona ibiri kure, bashoboye kubona bigoranye kure y'izuru ryawe. Sinibaza ko bari impumyi, bari barwaye gusa iyo ndwara y'amaso, ibyo boshobora kubona gusa byari yemwe. Mbega n'inkuru, turi abanywanyi biri nari biriya, amadini yabo manini, y'imigwi yabo minini, abanywanyi benshi, ishuri yabo ryo kuyinga, inyubako zabo nziza, ariko bari bakeneye mpemu yera. Yesu niko yavuze bakenera mpemu yera. Rero umwami yababwiye ati amaso namba mu amaso ni mabi cyane, kandi murwaye iyo ndwara y'amaso cyane, gushikaho mudashobora kubona ikintu na kimwe kiretse inyubako yanyu nini yangani, ikoraniro ryanyu rinini yani, umukuru w'igisagara n'abaza bose mu ishengero kandi mufise barurangiranwa, kandi mwaranyibagiye, ariko namba muri mpumyi gushika ngaho, kandi amaso yanyu akaba yarasinzikaye. Nzobadandaza ku muti wo gusiga ku maso. Ego murabona, biratangaje ko abo bahinga mu vy'Imana badafise na kimwe muri ivyo, sivyo? Bari bafise imibavu myinshi, bari bafise teolojiya nyinshi, ariko bari bakenye umuti wo gusiga ku maso mwemwe yera w'Imana, wo mu gukanda amaso yabo no kuyatuma arondera kuza kumwami, kubatuma baraba Bibiliya, kubatuma baraba ijambo, barazi ukuntu bavuga ame mu buryo bwiza cyane. Bari bafise imibavu, bari bafise amavuta yo kwisiga meza cyane, ariko bari bakenye umuti wo gusiga ku maso. Ni kumwami yavuze, yavuze ati mukeneye umuti mukeya wo gusiga ku maso yanyu, kandi uzoyugurura. Igihe nari umuhungu mutoya naravuze ibi, ndibaza ntegerezwa kuba narabivuze mu ishengero. Ibi mwije mu byiyumviro byanjye bunakuriye mu misozi y'ikentuka umwanya umwe kandi twaba mu nzu ishaje y'imbaho mawe ngaha kandi twari dufise ikibanza gitoya gishaje hejuru kandi twari dufise matera y'ivyatsi rero hejuru y'iyo matera y'ivyatsi hari hapfukishije amababa sinzi namba muzi gifuko cy'ubwoya icyo ari cyo canke mutakizi canke igitanda cy'ivyatsi igitanda gishaje twari abakene birenze data na mama bari bafise igitanda cyabo mu cumba cyo hasi kandi rero twarurira ingazi ntoya maze tukaduga hejuru kandi mawe yashira rimwe na rimwe igipande igihuzu hejuru y'uburengeti n'ibindi kugumya murazi muguma muryamye hari yamaze mugaharura inyenyeri hagati y'izo mbaho hamwe n'umuco w'ukwezi murazi kandi hariyo ibinogo binini ya mu gisenge kandi rero igihe hagwa ibarafu cyangwa ikintu kinaka cyangwa imvura yaguye twebwe abakiri batoya twinyegeza munsi y'icyo gipande cy'igihuzu murazi kubuza kwitotesha kandi rimwe na rimwe umuyaga waca muri ibyo binogo twafatwa n'ibicurane kandi uburire bwuzura mu maso yacu murazi imbeho yatuzibira amaso imbeho mu maso hanyuma rero mawe yaduhamagara mu gitondo ati mumanuke navuga nti sinshobora kuza mawe kuko amaso yanjye yafatanye mfise ikintu imbere murazi imbere mu maso sinashobora kuyugurura murazi umuhungu akiri mutoya aryamye hariya nanje na hampi n'abandi twategerezwa kugurura amaso kandi ntitwashobora kubikora twari twahumye sogokuru yari umuhigi w'ibikoko by'ibyoya yahiga ubwoko bw'ibikoko bita lantons kandi amavuta y'ibyo bikoko wari umuti w'igitangazi wacu twasiga ibirato n'amavuta y'ibyo bikoko kandi ufise indwara yo guhema nabi bashyiraho umuti w'amavuta bita terebetayine nkeya hejuru kandi wategerezwa kuwumira gutyo kubera iyo ndwara yo guhema nabi kandi rero igihe amaso yawe yaba yafatanye mawe yafata ibyo bintu ni byiza cyane akanya gatoya gusa mukunzi yiruka mu gikoni maze agafata igikombe gishaje cy'amavuta y'icyo gikoko akayashyira hariya gushikaho ashuha neza hanyuma akaduga maze agakanda amaso yacu murabona agashikaho bikora igikorwa kandi haheza akanya nagera aho nashobora kubona kugurura amaso ufata amavuta y'icyo gikoko yari yayuguruye kandi ndababwire twaba twaronse umuyaga teye ubwoba murabona habaye ubukanye buteye ubwoba bwaciye mu gihugu cyose ababatisite bavuze bati iminsi y'ibitangaza yararenganye nta kintu mpemu yereye ikibaho kandi n'ubu kuvuga mu ndimi ntibibaho nta mubatizo mu izina ry'umwami Yesu ubaho kandi iyo ubwoko bwose bw'imiyaga kandi yugaye amaso menshi y'ubwoko runaka bw'ubukanye bwo mu buryo bwa mpemu bizosaba ikiruta amavuta y'icyo gikoko cyo kugurura amaso yabo mwene data bizosaba umubatizo mushasha wa mpemu yera wo kukanda amaso yanyu kandi mushobore kubona gukura uburwayi bw'amaso kuri mwebwe ku buryo mushobora kubona ku ijambo ry'Imana ari ukuri ibyo nibyo ndababwira inama muze mutori wanjye umuti wo gusiga ku maso ubwoko bw'umuti wo gusiga ku maso yanyu rero abahinga muri teolojiya bafise teolojiya yose n'imibavu yose n'ibindi ariko hasabwa byinshi kuri ibyo hasabwa mpemu yera kugira ngo atange iyerekwa rya mpemu kugira ngo babone igikorwa cy'inkomezi zo mu ijuru mpemu yera umuti wo gusiga ku maso wa mpemu yera umuti wo gusiga ku maso n'amavuta ashushe turabizi kandi rero mpemu yera n'amavuta y'imana kandi za teolojiya zose n'umubavu yo mwene data mukundwa umeze neza cyane nta kintu na kimwe kibina byose bigenda neza yemwe dufize urusengero runini yagusumba izindi zose ziri mu gisagara ry'umubavu ntacyo uzomaro ya mugenzi uzogutuma ubona gushika ngaha urwaye amaso maze uvuga uti ego dufise urusengero runini yagusumba izindi ariko ni gute n'umurubanza rugiye kuza igihe imana izotuma wishyura mwebwe abanywanyi ibishengero rya Laodikiya simvugira byinshi cyane nga ariko bariko baramfata ku ibande kandi bizoja mu isi yose murabona rero ndiko ndabwira nk'abantu miliyoni nyinshi muri uyu mwanya murabona nuko rero inibyo uwarahodikiya akatuyatsui uwasubi inyuma uwarwaje amaso sinzi ngo nibiki hanyuma inyumba inyumbu ni mfange ntabwenge igira ubwa mbereho kandi urayivugisha ishinga amatwi yayo manini ivuga iti ho ntabwo aneza buba muri yo ni mfange niri hagati y'ifarasi n'indogoba uko niko bimeze ubu mwashitse hamwe abanikorayiti n'abarahodikiya maze muronka indogoba bugira kandi icyo dukeneye ni nibyo ntibabizi babwira ibyerekeye gukira indwara kuvuye ku mubatizo mu izina rya Yesu umwungere wanjye nta nk'abapresbiteriyani nibyo ntitubyizere imburabwenge ni nk'uko mwobyita ndanka inyumba ariko ndababwire ndakunda ifarasi nziza itekereje yakaranga muhungu ushobora kuyigisha ikintu kinaka ushobora kuyigisha kunama no kuja mu mikino y'ibikoko kandi ikora hafi nk'ibyo umuntu ashobora kuko ni irazi ikintu kinaka ifise akaranga inyumbu ntizi wose yayikanke nyine uwari yari kandi ntishobora kuvyara uko niko bimeze n'aya madina ashaje akanye y'imigenzo ntashobora kuvyuka ubugira kandi ubwo nyene ishengero rimaze kwinjira mu idini riba ripfuye ntirizosubira na rimwe kongera kuvyuka ni giki ni mvange marteriteri yari ameze neza cyane ariko yashinga idini yakoze iki metodiste yari imeze neza cyane igihe yashinga idini bakoze iki bativoti yari imeze neza cyane ariko igihe yari yikora mu idini bakoze iki wararivanze warivangiye mu ishengero katolika y'abanikorayiti neza na neza nicyo wakoze wafashe uburyo bwabo bw'umubatizo wafashe inzira zayo z'ibikorwa byayo kandi bibiliya yavuze iti uri umukobwa w'umusambanyikazi umumaraya y'umukobwa w'abamaraya neza na neza nibyo ifarasi nziza ya karanga ego iratekereza yo ni nziza ndayikunda ishira umutwe wayo ku bitugu byawe yutsuye urukundo itekereje kuki irazi se uwo ari we irazi sekuru uwo ari we irazi sekuru uwo ari we ishobora kuja muri kahise kayifise akaranga kandi ndakunda kubona umukristo nyawe w'akaranga atagenda atwaye ikete ryiwe yari umumetodiste mwiyinga riheze n'umubatise wiyindinda n'umupenekoti riyinga n'umuperigirini holinese mundwiza ntagisekuru uwo ari we cyangwa nyinakuru uwo ari we ariko reka ndababwira umuntu yabyawe na mpemu w'imana ashobora gusubiza ku munsi wa penekoti ashobora kukubwira akaranga kiwe ka penekoti amina ndashaka kuba umupenekoti kuva ku mutwe wanjye gushyika ku bworo bw'ikirenge byanjye sinshaka kuvuga indimi idini rya penekoti ndashaka kuvuga ubushobozi nyabwo bwa kristo yavutse umuhezagiro wa penekoti nyawo uwo muti wo gusiga ku maso wugurura amaso ku buryo dushobora kuraba kure hariya inyuma maze tukabona iyo biva murabona gusa icyo ishengero rinuno muti murabe inyuma maze murabe iyo rituruka hanyuma mubandanye muja ku mana muri zori ja kure ego mugenzi ni byiza cyane nabonye ikindi kintu havuga hati bara amenya kandi ntibabizi atankeka yo agenda amenya ariko ntazana byatsi rero uwo muntu amerewe nabi namba umuntu ari umutindi mpumyi umuntu agenda amenya rero namba abizi azokwifasha ubwiwe ariko namba atabizi uwo muntu w'umutindi yataye umutwe ese ibyo ibyo byari bikomeye ataye umutwe ntagifise ubwenge bukwiriye kugira ngo ayifate ubonye umuntu umunaka umanutse mu ibaraba rumworo wafutanye impumyi amutindi kandi agenda amenya maze ukavuga uti mwene data agenda amenya yo nibyo yo mwene data ndakwinginze mfasha kuronka impuzu ari kugiye kuko ukabishikira maze ukavuga uti mbega mwaronse mbe mugera kuva igihe mwizera uri iki uwera yikumbagaza hasi none mbega ushaka kuvuga iki ugishe nk'uko ndi umupresbiteriyani ndi umubatiste nduwo ahanaka na hanaka ugenda amenya ariko ntabyutsi rero sinigeze ndabivuga bibiliya irabivuga kuri iki gihe ugenda amenya kandi ntawuzi ntubizi nuze ungure ku impuzu niko yavuze impuzu zera n'izabera n'ubugororotsi bw'abera murabona amenya yo neza cyane ko mugenzi yo uvuga uti mwene data Branham ishengero ryacu niyo shengero ryambara neza kurusha ayandi mashengero yo mu gisagara ibyo sinobikekeranya imwe mu mideli yanyu migezweho intambara bishonye neza kurusha ibindi imyambaro ya nyuma y'abantu barurangiranwa b'i Hollywood y'igisambanyi ku buryo yo kwega umugabo wese mu ibarabara atankeka umupfasoni umwe yarambwiye ati mwene data Branham ushaka kumbaririki rero atuguritse impuzu mu iduka kani nizo zonyine ushobora kuronga navuze ntibara cyagurisha ibitambara kandi bakora imashini zishona nta rwitwazo rwinshi kubwibyo bibiliya yavuze ngo umuntu wese araba umugore akamwifuza abamaze gusambana nawe nivyo rero aha namba umugore yiyambika impunzu z'isambanye imaze akishira imbere y'umugabo ninde ngo kubibazwa n'umugore niwe yabikoze nivyo rwose rero ushobora kubura utunganye kwishurwe kumugabo wawe nkishurwe kumugabo wawe ushobora kuba uri nk'imitige zikora ikintu na kimwe kiri mu buzima bwawe uri suga igihe wabiranye n'umugabo wawe ariko namba wambara nkuko ugatuma abagabo bakuraba nkuko wamaze gusambana nawe mu mutima wawe uwo munyabyaha yarakurabye nk'umukristo ushobora kuba ufise impuzu za mbere zishonye neza mu gisagara impuzu z'ubwoko bwiza kurusha izindi ariko ntibibereye uwera w'imana kwambara nkuko yo ego ntibibereye umwana w'imana yo oya oya niko bavuga rero bavuga bati ishengero ryacu mwambaye neza bavuga ko ari byo barabatunza akacyo bakenye nta nkeka rero bavuze bati mbere n'umwungere wacu agende yambaye ikanzu nini hambaye abo mu migwi w'abaririmbyi bose bagenda bambaye abakanzu manini ahambaye umurwanizi yinyegeje munsi yayo nicyo yo emwe byiza ntureka kuvuga birya nabyo kubw'ibyo nubireka ni byiza yo ibi bintu byose bikomeye imigwi y'abaririmbyi bambaye yambaye imigwi y'abaririmbyi irihwa utegerezwa kubariha kugira ngo baririmbe utegerezwa guha umuvugabutumwa igitigiri kinaka cyane azorondera ikindi gikorwa kimuzanira menshi kurusha gatoya zo akoranye urwego rw'abajejwe imibereho y'ishengero maze avuga ati rero bene data ngaga mwambere y'abana beza ngaha mumpa amajana ya nayakundwi cyangwa ikindi ikintu kinaka nkica ariko rirya shengero ry'abapresbiteriyano rindi rya muryite penekoti cyangwa iryo ariryo ryose hariya hako ryabafise bansezeraniye ko bompa ya mayama arenga ko yo mana we none uwera w'umukena ronka iki n'ayahe mahirwe bafise ni shengero ritoya rikenye ryuzuye mwemu yera rifise bafise ayahe mahirwe ntiboshoboye kwirihira ikintu nk'ico kubw'ibyo umwama bahagurukiriza gusa ikintu kinaka icyo gihe amina catoranijwe nawe ubyiwe akacuzuza mpemu yera maze akamushyiraho nk'umugenduzi mukuru wabyo arungika yavuze ati ndakugira inama nguze ungure ko impuzu zera bibiliya yavuze iti impuzu zera ni ubugorozi bwabera rero ndizera yuko ubu reka tuje kuko umurongo w'icumi n'icyenda nibaza yuko turi kuvyo ku murongo wa mirongo ibiri kuvyo nshobora kubona ego kandi duhereza kuri ibi rero mutegereze rwose kandi mwumvirize ubu mu gihe turi ko turasoma ibi mwumvirize ego mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu niyumva ijwi ryanjye akugurura urugi ndinjiriwe dusangire unesha nzomu akwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanejeje nkicarana na data ku ntebe yiwe uri n'ugutwi niyumva icyo mpemu abwira amashengero aya niyo majambo akomeye mamaze kubona mu isezerano rishasha nshaka ko mubona neza ehe mpagaze ku rugi ndaramukije ibi bisanzwe bikoreshwa amajambo yo guhamagara abanyabyaha sibyo tubwira abanyabyaha tuti yesu ari ku rugi araramutsa ariko ngaha ariko araramutsa ku rugi rw'ishengero kuko yahora agendana nabo ariko bo hamwe n'amadini yabo no gukunda iby'isi no gukanya baramwirukanye ari hanze y'ishengero ubu mwibuke mu gihe cya mbere cy'ibihe by'ishengero mu gihe duheze ariko aragendagenda mu biterekwa kw'amatarindwi sibyo ibihendwi by'ishengero kandi ku iherezo ngaha mbega tumubona amaze hanze y'ishengero ishengero ry'Laodikiya ry'Laodikiya hanze bari birukanye bamwirukanye rero yari ahagaze hanze agerageza gusubira kwinjira mbega ibintu biteye agahinda umukiza w'isi ahagaze hanze y'ishengero yagutse amaraso yiwe bwite biteye isoni mpagaze ku rugi ndaramukije impu nyuma yaho ashiriwe hanze cyangwa yirukanye hanyuma agerageza gusubira kwinjira arandaba gushika ku rugi akaramutsa iki nicyo kintu cy'inkora mutima mu isezerano rishasha niyumvira yuko atakindi kintu cyoshobora kuba ikibabaje gusumba ibi kuko n'umukiza w'isi yashyizwe hanze y'ishengero ryiwe bwite igihe cya Laodikiya inyuma yaho amariye guku ababwira ibyo yakoze ubutumwa bwabo n'ibintu byose by'icyo bari n'ingene bari akazuyazi n'ibindi kandi bari bafise baba ntibyari ngombwa yuko abadahwa bo bari bamudashwe none ehe ibyo ariko biraba aguma aramutsa kuruka kirageza gusubira kwinjira kuberiki kugira ngo abahe ubukingo butashira barya nyene bamwiciye karuvariyo yariko agerageza gukiza ubugingo bwabo niyo shusho iteye igumwe ya mbere maze kubona mu buzima bwanje iyo nigeze kuyiyumvira ko
he didn't have to spew them out, they spewed him out. And here was all of that still knocking at the door, trying to get back in. What for? To give him eternal life.
Amen.
The very ones that killed him at Calvary, he was trying to save their soul.
Yes.
It's the most pathetic picture I ever seen in my life, ever thought of. Excluded.
Yirukanywe yari yirukanywe hehe ubu ngumvirize bagenzi nambibi atari nkora mutima mwiyumvira uko bimeze mubinyegetereze mu mitima yanyu umukiza wacu igihe yari ku isi yirukanywe mwihanga ryiwe bwite yaranzwe yarirukanywe isi yaramwirukanye iramubamba none ubu yarirukanywe mu ishengero ryiwe bwite nta hantu na hamwe bamushaka ntibamukeneye baronse idini ntibari bamukeneye baronse umupapa bamu bomukenera iki ukuye ikindi bomukenera iki kindi baronse umusenyeri mukuru umugenduzi mukuru ntacyo bari bagikoresha mwemu yera ukundi ntibari bagikeneye ibyo ukundi kristo mwemu yera ntibari bamukeneye kubyibyo
No more. Christ the Holy Spirit. They didn't need him. So I don't believe they just up and throwed him out.
Sinizera yuko bahagurutse bakamuterera hanze kuko batari bamuguze ntibari bamuguze kuko bari bakimuririmbira indirimbo umuvugabutumwa yari akivuga ibyiwe kubw'ibyo rero ntibari bamubuze ariko gukunda iby'isi kwabo n'idini ryabo bitunganya bavuga bati iminsi ibitangaza yaraheze kandi nta kintu nk'iki na kiriya kigi bikiriho ndababaza umubyuro wose wigeze kuba uwo ari wo wose mwebwe abahinga mu by'akahise ubu igihe cyose amashengero umubyuro wose wigeze kuba igihe cyose wazana na hanze y'idini umuntu wese yigeze gutanguza umubyuro yaba ari hanze y'amadini kandi igihe cyose umubyuro watangura baba bafise ibimenyetso n'ibitangaza byo kuvuga mu ndimi no gukira indwara n'ibindi nk'ibyo byashika uwabitangaje uwabitanguje akimara gupfa rero barabikora bagashingiraho idini maze bagaca bapfa n'imana ntisubire kubitaho ukundi nibyo neza na neza kandi nguyu mugihe cyanyuma cy'ishengero ari kuruga imana mushobora byose ibyo bijanjagura umutima wanjye kwiyumvira umwami wanjye ari kuruga iwigwa ishengero ryiwe bwite maze agatabwa hanze n'isi n'ubukanye n'idini no kutitaho ahagaze kuruga dodora agerageza kurugarukamwo igihe niyumvira ibyo mu kanya gaheze nunamye gusa ku meza maze ntangura kurira niyumviriye kenshi igihe Yesu yari yicaye mu nzu yurya mutama w'umufarisayo hariya nta n'umwe yamwitwaritse mu gihe yari afise umwanda ku birenge ntibamusanganiye kurugi kandi ntibogeje ibirenge byiwe kandi ntibamusize bakura umwavu n'ibindi ngaho yari yicaye impuzu yiwe yari yikweze ahantu hose itwara uwo mwanda ushaje wo mwibarabaraho amafarasi n'ibindi byari byaciye kandi yari afise uwo munuko kuri we iminsi yose barotse ibirenge uwo wari umugenzo kandi umusuku yoza ibirenge yaguma ku muryango kandi igihe umuntu ajye bamwoza ibirenge kandi baramwegera maze bakamuronderera ibirato bimukwiye bakamwimwambika kandi bamusiga mu mutwe noku kandi bakora ku buryo amota neza n'ubushuhe n'ubushe ku izosi ryiwe buva ku mishwarara y'izuba bugasokoza imishatsi yiwe bayijyana inyuma yarinjira no kumuha ikaze rero nk'ukuntu bahaguruka ngaha gatoye pate ndashaka kukwereka ikintu kimwe nk'uko ukuntu bakora bamuha ikaze gatutya rero nibaza aho yani gutya ndibaza ko ari ikintu kimwe kuri ubu buryo ngahagwa ikaze gutya murabona no kurwana mu nda kandi yahabwa ikaze ariko igihe Yesu yaza kuri uyu munsi mukuru nyine nk'uko yaje ku munsi mukuru wa Pentekoti ngaha umuntu umunaka ntiyamubonye bari barajwe ishinga cyane n'ibintu byabo abasenyeri n'abandi bari hariya Yesu yari yatumiwe ariko nta n'umwe yamwogeje ibirenge kandi hariya yari yicaye mu mfuruka bamenye bigoranye ko yari hariya n'ibirenge byiwe byanuka umwanda ahantu hose kuri we yuzuye umukungu hanyuma rero hariho umumaraya yagowe ashaje hepfo y'ibarabara hayaje yaje hariya yari afise amahera make y'imwisakoshi rero yarabye hariya maze abona Yesu yicaye hariya n'ibirenge yabyanduye janja anja kuweye umutima wiwe yavuze ati uryani wa mugabo yahariye wa mugore ibyaha byi uryani wa mugabo numvise yuko akizindwara kuki batamwitaho kuko abasenyeri babo bose bari hafi baramushibuye hariya ya bamutumiye kuza uko niko tugira tumutumira kuza mubikorane byacu ariko rero iyo tuja duteri soni yo sino guma mpagaze kandi mvuge ni umwamashimwe yo hoya hoya hariya hari hicaye ba Johnson bakwiyumvira ko ndi uwera yikumbagaza hasi mwandyaryamwe ibyo nibyo ndatinya ko novuga mu ndimi maze bakanyita umuntu avuga mu ndimi uri umutendi wafutanye ubu mwibuka ibi biriko birinjira murabona uri umutindi warafutanye umworo ugenda menya n'impumyi kandi ntabyuzi Yesu yicaye hariya n'ibirenge bitogeje maze umumaraya wo mu ibarabara ndashobora kumubona agenda reka reka tuvuge tumvuge akanya gatoya ndashobora kumubona agenda kwiduka hanyuma avuga ati jewe hanyuma mosozi agatangura gutibagurika mu maso maze avuga ati sinshobora kubikora nini natwara ibi bintu hariya ndaja kumenya aho nakuya ya mahera araje ukuntu nayaronse ariko nico kintu cyonyene fise ibyo nibyo byonyene ashaka ibyo nibyo byonyene ashaka murabona ntanezwe utse gusa ntana kimwe nzanye mu maboko rero yaguze amavuta atamira n'amazara yazana kandi yashitse hariya maze yiyumvira ati yo iyo mba noshobora kumubona gusa kandi rero yarasobanutse ari injira yarasohotse kandi ari injira aca mu ruga hantu hanaka kandi oya ntibari bamuhaye ikaze rero yafashe ikibano ry'amavuta atamira maze arayimena hanyuma yishira ku birenge byiwe kandi atangura koza ibirenge byiwe kandi yaciye arira yo ategerezwa kuba ariwe uyu ni wera mansoma muri bibiliya ndazi ko azobimenya kandi ikintu cya mbere mwomenya mbega amazi meza yo ku birenge byiwe amosozi yo kwihanaba ashororoka ku birenge byiwe nta gitambara yari afise nticyo guhanaguza ibirenge byiwe ku bw'ibyo yarampfuye ukuboko maze afata imishatsi yiwe imishatsi ye yitsinze neza yose yaraguye amosozi atembera ku maso yiwe gutya yamwotsa ibirenge kandi rimwe na rimwe na yasoma ibirenge byiwe yotsa ibirenge byiwe gutya Yesu n'ibirenge byanduye kandi nta atanumwe abyitayeho kandi uno munsi afata izina ryanduye nk'uwera yikumbagaza hasi ikintu canke nk'icyo kandi abantu ntibafise ubutwari bwo kumukimbukira nzokwikorera uwo musaraba wejejwe gushikaho urupfu ruzombohora nzofata inzira hamwe n'inkehwa zikengerwa z'umwami ndafise aho mpagaze Yesu ewe mwami unshishemo nshishamo mwami ntacyo bitwaye icyo nubigira ndafise nka Yakobo umusegi buyitandukaniro niri ibyo yankoreye kandi uyu mwaraya yagowe ngaha yarira yakorora moso zikandi ikintu cya mbere mwomenya ngurya Simoni urya mugabo munini yari yamutumiye yavuze ati ibyo byerekana namba ari umuhanuzi yacanga atariwe yari kumenya umugore bwoko ki yari indyarya rero amaze guheza Yesu ntiyigeze anyiganyiza ibirenge byiwe yari yicaye gusa maze aramuraba kandi aramwitegereza yo ndabikunda si ibintu binini yadukora n'ibintu bitoya tureka gukora rimwe na rimwe yaramwitegereje gusa yicaye hari nta muntu n'umwe yari amunetse we amaherezo we yarira kandi amwotsa ibirenge bisa naho babyitayeho bizana ugukwega abantu kandi yaramwitegereza gusa ntiyigeze avuga ijambo umutama Simoni yicaye inyuma hari yavuze ati murabona namba ari umuhanuzi cyangwa atariwe sibyo narabibabwiye yaba yari umuhanuzi yari kumenya uwo mukora uwo yari murabona turi ishengero rihambaye ngaha murabona turazi rero turazi ko atari umuhanuzi yari kubimenya mu nyuma ya amaze guheza ayo moso yo kwihana atembera mu maso yiwe yogeje ibirenge bya Yesu ya ndizera ko yumvise akanya gakeye ewe mana nari gukunda kuba ndi hariya nari gusubira kuvyoza ego mugenzi yemwe byokorana kumugore ahanagura ibirenge by'umushatsi wiwe uno munsi yotegerejwe guhagarara ku mutwe wiwe kugira ngo abikore kugira ronke imi ishatsi gikwiye yo kubihanagura ego mugenzi yarayimboye yose ariko hariya ibirenge bya Yesu nta numwe yabyitwara ngira kamaro yicaye yaramamajwe n'urya mu nuko kubirenge byiwe yaramwokeje inyuma yaho yara ngirije ya muravye hasi nkuko yavuze ati ni byiza yarangamije amaso yiwe avuga ati Simoni ndafise ikintu cyo kukubwira
And you never met me today.
Warantumiye hano kandi ntiwigeze uza kunsanganira ku rugi. Ntiwigeze umpa amazi yo koga ibirenge byanjye. Ntiwasutse amavuta ku mutwe wanjye igihe ninjira kugira angabanye ubu ari byizuba. Ntiwansobye kugira umpe kazi igihe ninjira. Ariko uyu mugore akengeretse mana we iyi ngenzi maraya yo kwibarabara. Ntiyari afise amazi yo koza ibirenge byanjye kandi yatonyangirije amoso ziyiwe kuri byo. Ntiyari afise icyo kwibihanaguza rero yabihanagusha umushatsi wiwe. Ntiyashyizeho gusomagura ibirenge byanjye rero nshaka kukubwira yuko ibyaha byiwe byinshi arabiharimo. Ibyo ni byo, ntiyigeze avuga ikintu na kimwe kuri ibyo. Ibyaha byiwe byinshi birahariwe kandi n'uno munsi igihe Yesu ahagaze hanze y'urugi rw'amadini ya Pentekote, amadini y'Ababatiste, amadini y'Abametodiste, agerageza gusubiza kugaruka kuri ya Pentekote ubugira kandi abantu bamucaku inyuma mwebwe iby'isi byanyu n'ibintu byamusunikiye hanze ishengere arahagaza agerageza araboroga kugira bi arisubiremo kandi yo ni ikintu kibi gute nigeze kubona mu buzima bwanjye. Ntamukeneye we hanze adotora agerageza kwinjira. Icyo nicyo kintu nyene ariko agerageza gukora kuki ari hanze. Ntibigeze bamuheshiburira hanze, baramuririmbira baramwigisha ko ariko ntibigeze bamugura. Ibyo nicyo bariko barabandanga kuki bari impumyi bariko bitegereza inyubako zabo nini bari batunze bariko bitegereza amadina hambaye bakurikira bagerageza kuyubaka baronka abanywanyi benshi binjira kandi ntibigeze bamubura. Oya ntibabuze kuvuza mu ndimi, ntibabuze kuvuga mu ndimi, ntibabuze kubutumwa bw'Imana bukomeye buhambaye butanya akugeza ku mutima maze bugakeba umutima bukura ibintu by'isi maze bukaba atonora nk'igishishwa cy'ikigori. Yobo namba wigi ishije nk'uko mu ishengero ryabo bo gushiburiye hanze kandi uko niko mpemu yera yigisha. Yesu yavuze ati mwarubyaro rw'inzoka mwanzoka mu byatsi kandi Yohana yavuze uko nawe n'abasizwe bahambaye barabakura ko urukobu ko n'ukuri ariko ntibamubuze kubera batakironze. Muramubona rero abaterera amashugwe babakubita ku mugongo maze bavuga bati wiyunze gusa eshiri izina ryawe ngaha maze tuzogufasha biciye muri uko kwiyunga kandi namba ufise urupapuro rwawe rupfuye mu rindi shengero kandi tuzokwakira hamwe n'ibindi. Rero wibyiyemeje iki buri mwaka murabona ibyo nibyo uratunze ntacyo ukenyeyo ariko ukenye ikintu gikomeye kandi ntacyo ufise. Yesu yicaye hanze agerageza kwinjira Pentekoti. Niki wibaza coba yiri joro mu ishengero rya Methodiste namba mpemu yera amanutse ku ishengero maze bagatangura kuvuza induru gusimbagurika kuvuga mu ndimi no gukora nk'imboregwa umurwi w'imboregwa. Yemwe abantu bakwanse bokwanse iryo shengero Methodiste mu gikorane cyabo murazi ivyo niki cobaye mu ishengero ry'Ababatiste namba vyobaye ico kintu nyene baba Pentekoti. Yemwe bari hanbenshi muri bo cya kintu nyene ico cashitse. Ego mugenzi ntibo kwihanganiye ubwo buhumbyi bovuze bati yemwe baronone amatapi yacu neza mana we n'umurwi ukengeretse gute bari ibyo n'ukuri. Yemwe ni byiza yari kumwe nabo ubwa mbere yagendanye nabo hagati biterekwa kw'amatarando ibyiza habo kandi ngiyinyishu hano amadini n'ibintu byabo by'isi abasenyeri babo abakaridinali by'isi byabo byose byaramushiburiye hanze kandi ntibigeze bamubura kandi shengero. None niki tugiye gukora kugira tumwinjize kandi namba ari hanze shengero rya Pentekote ubu niki tugiye gukora kugira tumwinjize? Mbega tuzokora tuzotora amajwi y'abantu kugira tumugarukane? Mbega tuzotora umupapa mushaje umukaritinare mushaje cyane nkumbure bizosaba gutanguza idini rishaje? Ibyo ntibizokunda, ibyo ntibizobikora. Idini rishaje ntirizobikora, umukaritinare mushaje ntazobikora, umwungere mushaje ntazobikora, umuvuga butumwa hemba neza ntazobikora. Nta kintu na kimwe mwisi gishobora kubikora atari wewe ubwawe. Ni gute tumwinjiza? Si kubw'amatoro ya mugenzi. Ntidutora Yesu kugira agaruke kuko atokwinjira.
A new pastor won't do it. A well-paid evangelist won't do it. There's nothing in the world can be done but you yourself. How do we get him in? Not by a vote. No, sir, we don't vote Jesus back in because he won't come in. Here,
ngibi ngibi umuntu yumva ijwi ryanjye akugura urubu rero murazi icurugi aribwo umuntu niyakingura urugi niyumva ijwi ryanjye sisi ishengero idini oya mugenzi ntakorana nabo barapfuye kandi baraherengeteye ubwa mbere araryamye yamye aryanka yavuze ko aryanka kandi nari nojoro aracaryanka umuntu umumetodiste umubatiste umupresbiteriya cyangwa umukatolika cyangwa uwundi wo mu ishengero ry'imana umunazare w'umupentekoti umuntu yumva ijwi ryanjye akugurura ndinjira dusangira ubwo nibwo butumwa ku ishengero ry'abapentekoti atari kubyura idini rya pentekoti ariko kubyura umuhezagiro wa pentekoti mu mitima y'umuntu ibyo niyo nzira yonyine kandi nzosangira nawe kandi we nanje n'ikintu mwikora ku ishengero ubutumwa ku ishengero buratwigisha rero burigisha buratwigisha si gukura muri mpemu oya mugenzi ukugabanukirwa kwa mpemu yera dufise ukugabanukirwa igihe cyose uburyo intumwa z'ishengero n'ubutumwa kuri buri shengero ryose byaciriwe twite ku bunyedini ubutumwa bwose bw'ishengero ishengero ryari mu kugabanukirwa kandi ntiryo bwumvise ubutumwa bw'ishengero bwariko buraba neza amadini kandi bwagize abakristo uruvange abigira ibyo nibyo bata azi na kimwe kubyerekeye imana cyangwa impemu yera ibyo ni kuri nk'uko mpagaze hano kuri ya rutari nijoro abanywanyi beza bakazuyaza bo kudahwa Paul yarababuriye abanyamahanga bari ishami rero ndashaka bamwe muri mwebwe namba mubishaka kuzingurwa mu baromi igice cya 11 murongo wa 15 gushika 27 kugira mushobore kuvyandika mwebwe mwese kandi rero nkuko twacerewe ndaza kubibandikira ubu gusa imbere yuko dutandukana kuko rero abaroma namba ushaka kuvyandika 17:15 gushika ku murongo wa 20 Paul yababwiye yavuze ababwira abanyamahanga hari abaroma yavuze ati namba mana rero nimwumvirize mu gihe turiko turarangiza ibi bihe by'ishengero Pawulo yavuze ati namba imana itagumanye igiti erayo cy'inkomoko ariko ikagihanyura kubera ukutizera uko n'ukuri niki cyatumye gukatwa kubera banse pentekoti sibyo ku munsi wa pentekoti bagize ibitebo maze barugota kuri mpemu yera igihe yesu yari hano ku isi yavuze bamwise belizebuli bavuze ko yari umurwanizi kandi ko yari umupfumu n'ibindi yavuze ati ndabahariye kubw'ibyo ariko igihe mpemu yera zozira ntimuze muvuge nabi kuko muvuga nabi ntazigera biharirwa kandi mwibuke igihe yesu yaha igikorwa abigishwa biwe ati ntimuce mu banyamahanga si byo ariko mugende mu ntama zazimiye za Isirayeli ni gute biciriye ko iteka ubwabo mu kurogota kuri mpemu yera biyita impemu y'Imana ikintu canduye bamuteburira mu gibihe baba bariko baratambira muri mpemu n'ibindi ku munsi wa Pentekoti icyo gisagara nyene barakimuteburiyemo etitis yabiciye hariya kandi amaraso yabo yatembereye mu irembo kandi bariya abana babo bwite n'ibindi muri icyo kinjana nyene kandi uko n'ukuri kimwe mu bihugu bihambaye by'isi cyahindutse igiciriritse kandi cyagabanganywemo iyo mu minyago myinshi kubera iki ukutizera kandi icyo cyari ikidodo cy'inkomoko igiti cy'inkomoko Isirayeli kandi Pawulo ntiyabivuga hariya ninde yaronse icyanditswe neza hariya wakironse pate haguruka maze usome kuva ku murongo wa 15 gushika 27
And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, were grafted among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree, boast not thyself against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief they were broken off.
Listen, unbelief, all right? Go ahead.
Mwumvirize ukutizera n'ibyiza babandanya.
Be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Behold, therefore, the goodness and severity of God. on them which fell severity, but toward thee goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in, for God is able to graft them in again. For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in.
Amen.
And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them when I shall take away their sin.
Mbega murabitahuwe. Paulo yavuze ati nambe Isirayeli yaraduze maze ikabona ibimenyetso hano byamwemu yera maze igahanyurwa. Mwibuke kubera abansi ubutumwa bwa Paulo. Umubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Ukwihana hamwe n'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo. Ibimenyetso n'utwumiza byaboneka ku wizera. Kandi byarabara byanse maze bavuze bati araba duhindukiriye abanyamahanga. Ivyo ni vyo reka turabe. Ndizera ko byari ku aho kwitwa abakristo bwa mbere hari muri Efeso ni byiza muri Antio ubu namba igiti cya mbere cyari cera amashami yagufi ayeri igiti cy'inkomoko kandi kubera batizera ubutumwa bwa Pentecoste Paulo yari kwarabigisha nibyo Imana yabakuye ko hanyuma ifata igiti cyo mu ijamba cy'umwerayo nabo ni abanyamahanga twebwe rero itwomekera ko kugira dushobore kubeshwaho n'ibi igiti cyo giti ubu mbega binganiki uyu munsi gihe turi ko turanka ubutumwa bwa Pentecoste bwaciye mu bihe by'ishengero mbega bicuriki ku Imana ishobora gukura w'icyo giti gishaje ikinyama kikinyabyini kikinyeshamba uko buri kose kandi kareka ikindi kikinjira kuko bizomwanka kubera ukutinzeru ubu gufata ibyo n'icyigwa cyo muri iki gitondo muraza aho duhagaze ubu sibyo turi mu gihe cyanyuma cyo kuzamurwa ku ishengero rwinya kinyamahanga izamurwa kuri ryo kandi tangwa rya mpemu yeraza kuba Yuda na Yesu yimenyekanisha ubwiwe nyene ngo ashire ikidodo kuri byabi 144 ngibyo kugaruka ni giti cy'inkomoko kugaruka mu mihezagiro muri Isirayeli ubugira kandi Yesu ntagiye guhagarara nyuma y'urugi rwawe kandi adodora igihe cyose azobona bikwiye hanyuma hindukire rero azokomanga ariko ntuzokwigera umuronga ingo igihe kikihari ingo igihe kikihari ukudodora ntugiriranira imyumvikane n'icyo ari cyo cyose umunsi w'umubatizo wa mpemu yera nk'uwo baronse kuri Pentecoste hamwe n'ubwoko bumwe bw'umubatizo w'amazi ibintu bimwe bakoze hari ntureke ikintu na kimwe ngo gishire icyo ari cyo cyose mu mutima wawe mu nsi y'ibyo ubu kuri mwebwe abagenzi banje b'abakatolika reka ndababwire ikintu kimwe mwe muri izeye inkumi Mariya inkumi Mariya yari nyina wa Yesu Kristo yategerejwe kuja kuri Pentecoste kandi yuzura mpemu yera hanyuma akora nk'umuntu abonewe yari hagati mu rya jana na 20 yaronse umubatizo wa mpemu yera avuga mu ndimi kandi akora nk'umugore aborewe hanze hariya munsi ya mpemu yera w'Imana kandi nambi nkumi Mariya yotegerejwe gukora ibyo kugira yinjire mu bwiza mbega azokwinjirayo gute n'ikintu kitarenze icyo byiyumvire ni byiza ababatisti urya muvuga butuma umubatiste hanashaka kumenya haneza ko byabwiwe ababatiste nabo nibyo uwariwe wese ntibirabu wariwe gusa rero kwifatanya n'ishengero kandi ukavuga nemera kandi ukagenda ku ishengero kuwiyinga wose mu gitondo ntibizo kugira ikintu na kimwe cyiza ariko uragira agatekezo ku Mana gusa uraba umukristo w'inkomoko cyane ntube na kimwe urashuha cyane ukanye bahanze kuko ntushobora kuba kuba ntiwige tsuboni inyoni yiraburi hinduka iyera ntiwige tsuboni mporegwa ibo muntu atanywa ntiwige tsubona umunyavya habuwera oya nibishoboka ntibibaho utsura mpemu yera kandi imana ibe muri wewe canke ntacuri namba uri canke nturi akubwivye utegerezwa kwibuka ko Yesu ahagaze ku rugi rwawe kandi wibuka isezerano ry'Imana yagusezeraniye muri iyi minsi kubera iki yaratwawe n'igiti cyatumye Isirayeli kurwako igiti cy'inkomoko kuko banze ubutumwa bwa Pentekoti bwa Pawulo rero mbega murizeye ko iki ari igihe cya nyuma cy'ishengero Bibiliya niko yavuze kandi mbega ivuga iki kigiye kibashikira iki kigiye kubashikira bagiye gukurwako kuko banze ubutumwa bwa Pentekoti nuko rero Imana izohindukirira ubugira kandi Abayuda kandi Isirayeli yose izokizwa kuko azobafata nk'igihugu si nk'umuntu ku giti ciwe ariko kuri wewe na jewe ni nk'umuntu ku giti ciwe kuko yaje ku Bayuda ivyakozwe n'intumwa mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa yaje ku banyamahanga gukura ihanga mu banyamahanga kubwira izina ryiwe umugeni w'ihanga umwe hano wundi hariya umwe hano kandi akorana natwe nk'umuntu ku giti ciwe rero nti rabo ubwoko bwacu zanemera zacu canke ibarakorana natwe nk'umuntu ugitikiwe n'amashurwe yiwashira kuri arutara ariko nk'abayuda yamye akorana na Isirayeli nk'igihugu boni igihugu cinchihanga igihugu ciwe ndanezerere w'ikijoro ko dufise ubu butumwa kandi ndanezerewe rwose ko mwakoranye kandi ugukorana kwanyu kwaranshimishije rwose ndashimiye Imana mushobora byose yuko na yandetse nkabona ibyo nabonye kandi ndashobora kubiza niriri shengero kandi ubu mutima wanje uraruhutse yaciye igihe Imana ikorera mu mutima wanje sinashobora kuvyikuramo nategerezwa gusha kujana navyo ahari ibi bintu bibiri numvise ndongowe gukora kujiye chevre poteruzia na mugikorane na mwene data mo kandi umugore wanje yicaye harya ashobora kubibabwira haraciye amayinga naratswe kurira nshaka kujifre chevre pote kubera iki kandi wari we wese yari chevre pote arazi igitumungu ntibi igeze babona canke bumva ikintu na kimwe nk'iki abavuga butumwa bava hariho hose aba bavatiste n'ubwoko butandukanye umugabo umwe yavuze ko yatanguye gushira ikiganza ciwe kugikoresho kirimwo ibarafugikanyishe ani mpemu yera yaje kuri we rera avuga ati jishevre pote ruiziana azoba uzobwirwa hari icyo uzokora yamubwiye izina ryanje naha ntora yavuze ati azokubwira icyo ukora navuze nti ikidengeri kiruguruye munsi y'ingazi ukeneye umubatizo wa mpemu yera kandi hariya rero ibintu nk'ibyo abantu bavuga n'ubuvugishwa n'ibintu bibura ibintu byashitse neza hariya hagati yacu rero navuze nti ntegerezwa kuja ijwe ferson vir kandi nanditse iki gitabo kuko sinzi igihe nsigaje hano ariko namba ngaragaje ibi kandi bikandikwa namaze kugenda majambo azobandanya kubaho naranditse ibyerekeye kahise kazoja mu gitabo kandi nanje hano kukizana imbere yuko ishengero rironka ubumekerwa kwa mpemu yera kuko ubwanje sinarinzi ibi bintu uko n'ukuri ibyo ni mu izina ry'umwami byo sinarinda bizi ubu numva ndenge nitegenze numva ko Imana yabituzaniye zani y'ubutumwa ndizeye ko turi ku iherezo ry'ibarabara ndizeye ko igihe gishitse kugira ngo ukugaragara ku Imana kumenyekane hagati yacu kandi sinzi igihe bizomarira ariko igihe kiri hafi turarindiriye uko tuzwuza k'umuntu akomeye ashobora kuza mu gihe cyanjye ashobora kuza mu gihe cy'abakiri bato sindabiza ashobora neza kuba ari nga hagati yacu nidushobora kubivuga mpemu yera ari hano ngo aturongore gushika icyo gihe rero igihe uwo murongozi azoturongora azokwama asizwe na mpemu yera uwo Eliya vyukura zoza ariko azoba umurongozi azohindukiriza imitima y'abana canke imitima y'abana ihindukirizwe ubutumwa bwako bwabase guhindukirira ubutumwa bwaba data wo mwijuru ubwo ku munsi wa Pentekoti igihe yasuka mpemu wiwe iryo ryungane ritoya narizanye hafi uko nshoboye nkurikije kahise na Bibiliya kandi nerekana ko icyo kintu caciye mu bihe by'ishengero kandi ngiki uyu munsi cyerekana ko amadinari umupfumu imbere y'Imana nivugiye ko ivyo byatorewe inyishu mu vyiyumviro vyanyu ku bwa Bibiliya ku bw'ibikorwa by'intumwa ku bwa kahise n'ibindi ibyo agihe na kimwe Imana yigeze igira idini shengero ryayo nina w'amadini n'ubutegetsi bwa Katolika y'i Roma Ishengero katolika ryo manini na wa madini kandi vuba na vuba mufti urubaye mu mukwi wa baporoti basubira inyuma kandi bagakora vya bindi nyene kandi bibiri yivuga iki yari imara ya kandi we yarafisa abakobwa yaramashengero yiwe bategerezwa kuba abagore akuba imara ya ngiyo rero turiko dushirako.
There she is. So we're
steady. Akandi ibi ntutinye bushobuto kuko so bimuhimbara kubaho ubwami twoshobora twese kuri uwo munsi mwebwe abamethodiste ababatiste abo muri mwese uwo ari we wese azokugura urugi nzokwinjira nsangire nawe.
May we be counted.
Twoshobora guharurwa bene data bashikanje se twoharurwa muri ubwo bushobuto kuri uwo munsi ese twoba igice cy'ubwo bushobuto buriko burarindira igihazira nk'uko aje kubazamura ku isi yose kuko izamurwa izoba ku isi yose babiri bazoba bari ku buriri nzotwara umwe babiri mu murima akandi nzotwara umwe byerekana ko hazobi ari joro mu gice kimwe cy'isi n'umurango ku kindi murabona gutyo ni babiri ku buriri babiri bazoba bari mu murima murabona nzotwara umwe murabona kandi nk'uko nabivuze muri iki gitondo uzotembera ku ibarabara umunsi umwe muri iyi minsi uri kurabyarana na mawe hanyuma uhindukira zoba yagi uzoba wicaye ku meza uri kuranywa ikawa cyangwa uri kurafungura ibyo mu gitondo cyangwa ikintu kinaka kandi ikintu cya mbere mwomenya muzohindukirira rero data ese hazoba kiri ibyo nibyo rwose riraje kandi ntituzi icyo gihe ariko ikintu gihari ni iyo hahe biheze rero biba biheze rero nta kintu ikindi ushobora gukora ku byerekeye uvuga uti numvise ibyo igihe kirekire ariko ugiye kubyumva bwa nyuma nibyo rigiye gushika kuko ni jambo ry'umwami kandi wibuke mbega ryarananiwe igihe na kimwe kuva muri aya majoro umunani nabigishije ariko ibyo Yesu yavuze hano byarashyitse kandi neza na neza mu gihe cyose cy'ishengero kandi turabona iki gihe cy'ishengero muri iryo kandi kuri ya saha nyene mbere na mbere gitondo mu kugereranya za nkumi cya gihe nyene aho za nkumi zaryamye rero mwibuke bibiliya yavuze yuko ya nkumi sinziri igihinduru yumvikanye umukwe araje kuza kumwami ukwigishwa ku ijambo kandi rero habaye iki igihe kiri hafi ibirwanisho ruho nyangana n'ibindi byose birateguwe abavuga butumwa biruka mu mabarabara hanyuma batangura kuvuga ubutumwa basemerera kandi uko gusemerera niko rya shengero rininiya ya nkumi sinziri yavuze iti aho rero twarabaye aba respirateri yani igihe kirekire birashoboka yuko twari kwigiye hanyuma dutahure ego murazi ndizera yuko turakeneye mwemu yera kandi bariko bariyandika udutabo duto duto n'ibindi byose kuri byo gutangura kandi bavuze bati mwoduha natwe duke hanyuma bavuze batoya dufise gusa ibi dukwiye rero igihe bagiye kurondera mwemu yera bagiye gusenga nk'uko amashengero amashengero manini yame ariko arakora uno munsi amadini igihe bagiye kurondera amavuta umukwa yaciyaza rero bariko bagerageza kumuro kuyaronka amashengero manini y'amadini ibikorane mpuzamakungu bukuriyo mu mashengero y'amadini ati dutegerezwa gusubira kumuhezagiro Pentecoste dutegerezwa kugira abakizindwara b'Imana mu ishengero dutegerezwa kugwirira amavuta mu ndimi abavuga mu ndimi dutegerezwa kugira abasobanura indimi dutegerezwa kugira izingabire zose za mpemu yera mu ishengero ryacu kandi dutegerezwa gutangura ibikorane hanyuma dutangure kubikora bariko bararonka impanuro batangura kubikora mu gihe bari bagiye kugora ibyo ni muri ico gihe nyene umukwe yaje hanyuma tora barya bari bafise amavuta mu matara yabo kandi bajanywe rero baraza kandi babaye iki baterewe hanze mu mwijima cyagiye kimibaba riteye ubwoba aho hazoba Maria no kuryana insya za menyo mu gihe umugeni ari mwijuru yo mana we rero ku iherezo ry'iyo myaka itatu n'igice azoba nk'uko Yosefu yakoze hanyuma yimenyekanishije kuri bene wabo bizotuma barira cyane rwose kandi bazovuga bazokwiherera n'imiryango yabo baheze barire hanyuma hanyuma bavuge bati izo nkovu wazikuye he kandi gucu mitwa bacu miswe bazomubona kandi azokwimenyekanisha ukuri kuri bene wabo ubu ari kwagerageza kwimenyekanisha ku ishengero kandi baramuteye hareye hanze akandi aracari hahagara aracari hanze aradodora avuga ati hari uwuri uwundi umwe ari hariyo uwundi ashobora kugura uruga ndeke ninjire hanyuma mvugane nawe yo ndanezerewe ndashimye cyane kubwa imyaka myinshi yaheze nk'imyaka mirongo bibiri yaheze numvise kutotora mu mutima wanje kandi jewe yarinjiye namye nsangira nawe kandi nawe hamwe nanje kuva ico gihe kandi nararonse umuhezagiro wa Pentecoste nararonse mpemu yera narabatijwe mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubwo harigwa ibyaha byanje igihe kimwe gusa nigeze kubatizwa mu buzima bwanje igihe nari nkiri umuhungu mutoya nta muntu yari kumbwira yuko hari imana zitatu oya ntushobora kubicisha mu izosi ryanjye ntushobora kubiha umuntu wari we wese azi c'imana iruko nuko rero gihe nabatizwa muvuga butumwa mubatizwa yarambatije navuze nti nshaka kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo Dr. Ray Davis yambatije mu izina ry'umwami Yesu Kristo igihe nari nkiri muto murabona rero ndi ndabyizeye naragumanye navyo kandi ndazi yuko ari ukuri n'ijambo ry'imana rihora uko nukuri ndanezerewe ko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo ndanezerewe yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo na haba bantu batize canke batazwe mu isi bararose Pentecoste yabo babatizwa mu izina rya Yesu kandi bariko bavuga ubu hose kure no hafi inkomezi ziwe ziracari za zindi ndanezerewe yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo muranezerewe nimba munezerewe mutuze ibiganza byanyu umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo mumaze kuba abiwe muzoba murengeye icaha cyose mu izina rya Yesu Kristo ingo mwene data arondera umuhezagiro niba uzokweza ibyaha mu mutima wawe niba uzotangura kuvuza inkengeri z'umunezero kandi mugumize umutima wanyu waka umuriro yo mu mutima wanjye hariko haraka yo izina ryiwe rishimwe kandi ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo yo umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru bose bariko barasenga mu izina ryiwe bari babatijwe na mpemu yera kandi inkomezi z'igikorwa zaraje rero icyo yabakoreye urya munsi azokibakorera namwe ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ubu mureke turamukanye imbere nyuma hirya no hino umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo yo umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ndanezerewe kuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo ndanezerewe cyane yuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ndanezerewe kuri umwe muri bo ndayikunda umuntu ukoma induru yo
I'm not going to be here. 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 Yeah, I've come to be this night, my people. Yeah, it's a refiner's fire. Yeah, I have come to be this night as a fuller's soul. Yeah, I say unto thee, as many as I love, I rebuke, yea, and chasten. I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Hallelujah. Glory.
Ingene tugushimira data kubwo kugira neza kwawe n'imbabazi zawe kuri twebwe abantu batabereye kwiyumvira yuko wo kwemeje ubutumwa bwawe bw'umwami bwasezeraniwe abantu ndasenga data ngo imbabazi zawe zibe kuri twebwe namba hariho umuntu ngatamuzi nk'umukiza wiwe ukaba wo kwifuje kumubona ubunyene mu mutima wanyu nk'umukiza ngoshobora guhagarara mu gihe tugusengera yapfutse yuko yo yatanze ubu butumwa hariya kandi yashaka kwemeza ijambo ryiwe kuri mwebwe namba hariho bamwe ngaha batamuzi kandi batakiriye mpemu wiwe ariko aravugana namwe ni byiza uriya umwe hariya inyuma woshobora guhagarara gusa mwene data ashaka kubatizwa muri mpemu yera sibyo ga mwene data imana iguhezagire gumahuri hari uwundi yo kwifuje guhaguruka akavuga ati nari nifuje kubatizwa muri mpemu yera imana iguhezagire mwene data imana iguhezagire ni byiza ahagarara gusa umuhagaze gusa oba hariho uwundi muntu yo kwifuje kuronka mpemu yera no kubatizwa yo kwifuje kwibukwa mu masengesho yacu ubunyene kugira abatizwe muri mpemu yera hari uwundi mbere yuko mvuga ivyo nshimikiye ko yoba yifuza guhagarara no kuba muri bo yo woshobora guharurwa nk'umwe muri bo
Would you be numbered as one of his four?
Yo,
would you do it?
Woshobora guharurwa nk'umwe muri bo mu busho bwiwe. Wobishobora? Ntugira gasembwa muri wewe. Urabe kandi urindire ibyo ugiye kubona. Agiye kugaruka. Agiye kugaruka mbega woba wifuza kuba umwasi wiwe canke woba wifuza kuba umwana wiwe Imana iratse muri kirya gitondo nta kintu na kimwe atari amaraso ya Yesu izokwemera ntizokwigera kuba uri umunywanyi w'ishengero ryawe ntaco bizoba bivuze kuri yo nta kindi atari amaraso yo uwo mupfu n'uw'agaciro utuma nera nka sheregi buke buke ntarindi soko nzi nta kindi atari amaraso ya Yesu niki cyonyotse ibyaha nta kindi atari amaraso ya Yesu niki cyongira muzima ubugira kandi nta kindi atari amaraso ya Yesu yo uwo mupfu n'uw'agaciro utuma nera nka shelegi nta rindi soko nzi nta kindi atari amaraso ya Yesu
mm-hmm. 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 Mm-hmm.
nta kindi atari amaraso ya Yesu. Ubu ni bwo bugororotsi bwanje bwose, nta kindi atari amaraso ya Yesu. Hari uwundi? Yo, n'uw'agaciro. Nta kintu gishobora gushikama mwene data mushikange. Isi iri kwiratemba iraheze. Nta shelegi, nta rindi soko nzi. Nta kindi atari amaraso ya Yesu. Buke buke Teddy, namba ubishaka, hariho isoko yuzuye amaraso yavuye mu mitsi ya Emmanuel. Ubu bagenzi mwebwe muhagaze muriko muragerageza kwemera uburyohe bw'umwami Yesu. Iyi Bibiliya nyine itubwira yuko ibi bintu byoshika yarabishikije neza na neza nk'ubwo yabisezeranye. Rero isezerano niko Petero yavuze, ni ryanyu kandi ni ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Mwahagurutse kuko mushaka umuhezagiro w'Imana kuri mwebwe, kandi nk'umusabyi wiwe ndabasengera nsaba ko Imana ijya kubaha umubatizo wa mwemu yera, kandi ndibaza namba mushobora gukora ibi mu mutima wanyu, namba muri mvuga kuri, namba mwogirira isezerano ku Mana. Mana, jewe kupfuye umwanya mpagaze ndondera mwemu yera, nzosenga ntahengeshanya kandi ndindire gushikaho unyuzuza mwemu yera. Murashaka kugirira niriri sezerano n'Imana mu kuduza ibiganza byanyu. Nzosengera ntahengeshanya gushikaho unyuzuza uburyohe n'ubwiza bwa mwemu. Ndabasengera ubu mu gihe twunamitse imitwe yacu. Data wo mu ijuru, n'ibitsibo by'uku garagara kwawe ngaha, barazi yuko aya majambo ari ukuri kuko ari ayawe. Barazi ko yahawe na mwemu yera kuko ni ijambo ry'Imana, kandi baremejwe yuko bagukeneye, yuko bakeneye uburyohe bwa mwemu yera mu buzima bwabo bwo kubaha inkomezi zo kunesha, kandi bazoronka inkomezi zivuye mu ijuru, bazoronka ubushobozi kugira babeho ubuzima rukristo, kugira baronka ubushobozi bwo kunesha ibigeragezo nk'ururirimbo twari ko turaririmba. Bakoraniye mu nzu yo hejuru kandi basenga mu izina rye, babatijwe na mwemu yera kandi bambikwa inkomezi. Ibyo ni byo bashaka kwambikwa inkomezi. Ndagusabye Data nk'umusabyi wawe, nk'uko wababonye batuza ibiganza byabo, barakwiyeguriye kandi basezeranye yuko batazokwigera bareka, ntibazoheba, ariko bazosenga gushikaho ubuzutsa mwami n'umugabane uhagije w'ukugaragara kwawe kwera mu buzima bwabo. Kanye igisengesho ryanje kwabo, mwami nk'umusabyi wawe yuko bo kuzura mwemu yera. Mwami ndasaba ko bataja akuva muri iri shengeri mbere yuko ibyo bishika, yuko baguma ngaha gushikaho ubugingo bwabo bwuzura mwemu yera. Ubituronse mwami, uri Imana mushobora byose, wagaragaye mu mubiri kugira ngo ukure ibyaha byo mu isi, warazutse mu kumunsi ugira gatatu, waraduze mu ijuru, kandi uri ngaha iri joro hagati muri twebwe, kandi mu izina mwemu yera. Kandi turasaba Data ko wewe umwami wacu w'igiciro uja kuzura umwe wese muri wowe ubwawe, kandi se boba umuhezagiro ku bwami bwawe no mu isi igiye kuza. Kandi umunsi umwe igihe amaherezo azoshika ku mpera y'inzira, ntawushobora kuba ari uno munsi, ntituzi igihe bizoba, ariko ese ntushobora mwami guharurwa muri abo bose baja mu izamugwa. Ese aba boba baja mu izamugwa, ese umuntu wese ukuba ku Imana ngaha n'abo bose buzuye mwemu w'Imana boja mu izamugwa. Akiri ibi mu ijoro ry'uno munsi Data, ubu ni ibyawe ndabigushimira kaniye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ubu nshaka abasigaye bo muri mwebwe, abahagaze muri aba bantu baronse mwemu yera, haguruke mubarambike ku biganza. Isoko itemba amaraso yakuwe mu mitsi ya Emmanuel. Banda banyabya habibijwe munsi yuwo mukuba bogejwe icyaha cyose bogejwe icyaha cyose bogejwe icyaha cyose bogejwe icyaha cyose abanyabyaha bibijwe munsi y'uwo mukuba bogejwe icyaha cyose umwambutsi yari yapfuye yanezerejwe no kubona iyo soko mu gihe ciwe No shoborante nubwo ari bibi nkawe yotsi byaha byanje abanyabyaha bibijwe munsi y'uwo mukuba bogejwe ibyaha byabo ubu nimutugirize ibiganza byanyu imana kandi mwongere mumushime vuga muti wakoze mwami ndahagaze nzogutazira nzogushimira kubw'imihezagiro yawe ko kugerera neza kwawe kandi kubwo kuba wampaye umubatizo wampemuye urakoze mwami ndagushimiye mana mukundwa kubwo kuba waduhaye ushitse isezerano ryawe niko wabivuze turakwizeye nimunezerewe vuga mutumwa amashimwe tedi ndeka rimwe gusa dusanga abantu benshi badashobora gutahura ibi bisa nk'ijuru kuri jewe dusanga abantu benshi badashobora gutahura kuki tunezerewe no kwidegembya turajabutse yorodani tugana ikanani igihugu cyiza kandi ibi bisa nk'ijuru kuri jewe iyo twajabutse yorodani tugana ikanani igihugu cyiza kandi ibi bisa nk'ijuru kuri jewe yo igihe nanezerewe ndaririmba no gushira ijwi hejuru umurwanizi ntashoboye kubyizera ndabona ariko nucujwe mpemu yera gukekeranya kuhari kandi ibyo ntibikiri ikibazo kuri jewe iyo ibyo ni ijuru kuri jewe imana ishimwe yo ibi bisa nk'ijuru kuri jewe najabutse yorodani ngana ikanani igihugu cyiza kandi bisa nk'ijuru kuri jewe ntibibanezereje neza ramukanya n'umuntu munaka muvuge muti imana ishimwe ibi bisa nk'ijuru mwami jyana izina rya yesu mwana w'imibabaro n'agahinda rizoguha umunezero rikuremeshe jana narya huja hose itina ry'igiciro yo esinge nari byiza ivyinzigiro vyisi n'umunezero w'icuru itina ry'igiciro iyo esinge nari byiza ivyinzigiro vyisi n'umunezero w'icuru itina rya Yesu nidupfukame dupfukame ku birenge byiwe umwami w'abami mu ijuru tuzomwambika nk'igitsibo igihe urugendo rwacu rutoba rurangiye itsina ry'igiciro yo esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru itsina ry'igiciro iyo esinge nari ryiza inge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru ubu mu bwitonzi twunamika imitwe yacu izina rya Yesu ibihe byose nk'inkinzo idukingira umutego wose igihe ibigeragezo bidukikuje humeka izina ryera mu isengesho gusa izina ryiza izina ry'igiciro esinge nari ryiza itsina ryiza esinge nari ryiza